mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo kandi nta byuzi bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham ku igenekerezo rya 15 kwezi k'umunani umwaka w'igihumbi kimwe n'165 Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze mwene Data Neville, umwami aguhezagire. Nagumye mu kintu kinaka sivyo, ndashaka gushima umwami cyane rwose kuba yitwararitse umuhungu wa mwene Data Capsi. Yarashitse gusa ko icyari cyo gihe gitoya cyo kugaruka muri Indiana, ndazi ko batari ko barabifata ibikwibande, nibaza ko batari ko barabifata. Kandi rero nta muntu n'umwe mbonamwe hariya rero mba nagarutse kuja guhiga inkezi kandi rero nibaza ko Charlie azotegerezwa kunyihanganira we na Nelly n'abandi muri Kentucky mu gihe cy'umunsi umwe canke ibiri kubwo guhiga inkezi rero nopfuma mpe bikintu cyari cyo cyose ubundi bwoko bw'ikiruhuko bwari bwo bwose hanyuma nkaza ngaha nko hagati ya myandagaro no kuja guhiga inkezi hamwe na Charlie na Banks nabo bose ni nk'ikintu cy'umugenzo kuri jewe kandi rero natwaye jo igihe twari ngaha cya gihe bose baragwaye guhindura tuva mu gihe gishushe cyane tuza kuri iki gihe gifutse mufise ngaha ndazi ko mwiyumvira ko ahadafutse ariko muzoze gusa muri Arizona rimwe hari hafi ya 43 by'ibipimo by'ubushuhe mu gihe tutu igihe navayo muri cya gitondo kandi nko mu gicugo mwijoro igihe umwuka ufutse umanuka uvuye mu misozi hari hapima 36 murabona aho hari mu gicugo igihe umwuka ufutse wamanuka kandi rero hajya ahantu hamera neza mu rushana ariko hari za scorpion n'imiserebanyi muci si ahantu n'ibikoko biragenda byose mu misozi ntibishobora kuvyihanganira nari nasohotse kandi ndasisha inkoho yanje ntoya ku mpamvu kanaka nshaka gusa kubabwira ibyashitse hamwe n'umuhungu wa Capsi kandi navuze kandi jo nzotegerezwa kumihirya nkoho kuko aransumbya kurasa twari twagiye kurasa natumbereza imisumari ku metero 43 rero nabwiye jojo yavuze ati dawe nibaza ko noshobora kubikora uwo muhungu mutoya yari yamenetse umutwe kandi namusengeye yagize umururumbo ukomeye yarasohotse turajyaho turasira hamwe n'intimbatimba ya kabiri ku icumi mu nkoho ingana na 22 uhura n'umurongo wawe wo kurasa ku metero 23 kandi biba byiza kandi ku 30 cyo kimwe iyo ari 2 ku 10 rero nari narasishije ku metero 25 kandi nari nsigaranye imisumari ibiri rero narayiteye kandi jo yarayinjije ko ibere kubera ta misumari nari nsigaranye nashize kagapande ka kumagakozwe mu ibumba abimenyereza kurasa bari basanzaje kandi kapima nk'imetero 6 z'ubwa kugena gashitse ku metero 50 maze agacemo kabiri kandi kiyo cyo kurabiramwo cari kiringanije ku maso yanze imyaka mike ya gusa gusumba iyo nari mfise rero yambwiye ati urabizi ntegerezwa guca kubwira beri akayitonda kuvuma murabona rero naravuze ni hewe reka ndakubwire navuze ni tumanuke maze tubyereke mwene Data Norman navuze nti jo mu mahiganwa yo kwizuho yoba wese nta n'umwe rero imisumari ntiyari yinjijwe ihengamye yari yinjijwe igororotse kandi icyo gipande kidapima na metero 6 ndibaza metero 2 intembatimba ni metero 6 z'uburebure yagiciyemo kabiri ku metero 50 navuze nti nta muntu n'umwe ku isi yari gushobora gutumbereza neza gusumba uko abahizi mu kurasa hari gushobora gukora cyo kimwe ariko ntiwari gushobora kurasa 5 neza gusumbye misumari ntiyariyo yagoramye gusa ikinogo gitumbereye cyaciye ku rupapuro aho imisumari waciye rero navuze nti nta n'umwe yari gushobora kurasa gusumba ni byiza cyane nibaza ko ububabare bwiwe bwo mu mutwe bwace bumureka rero navuze nti yemwe tuje kwereka ibi mwene Data Norman akorera ishyirahamwe Field and Stream ya mwene Data Datonstrom May ridandaza ibijyanye no kunonora imitsi yavuze ati reka tubaze duce kwa Beri yavuze ati nshaka gusa kubwira Babi ikintu kimwe murabona kandi tuvugisha ukuri mwene wabo ntiyigeze akora ibyo neza rero yavuze ati tubanze duce hariya kandi nshingira mu irembo Beri yari akiri mu mpuzu zo kurarana kandi yavuze twari twamanusere kare kuko haciye hatangura gushuha cyane kandi rero telefoni yari yahamagaye rero yasa n'uwundi abagutya navuze nti Nkumbure ni umugwayi ahamagaye kandi yari mwene data kapsi kubera umuhungu wiwe yari mu nzu yibagira ico gihe hamwe n'indwara ifatira mu bihimba by'umunda n'ingaruka zayo kandi ahejeje kumbwira ko umuhungu ariko arakira neza neza cyane rero murabukunda imana yabikoze neza no mwijwe ry'urya muhungu muto ya Joe murabona kugishingo cyo kumanuka kwa mwene data Norman ntitwari kuba hari yatwaraduze kandi mwene data kapsi nanze twagiye simvuze ko ari ukubera amasengesho yacu byacitse igimazi kuriwe ko twavuganye gutyo kandi mvugishije kuri ivyo nivyo igi utegerezwa kugira kwizera mu byukora murabona kandi ivyo kwizera kwiwe mu guhagararana Bill bariko barashiraho amahema yavuze ati tegerezwa kuba ari telefone ya kure cyane ati ariko ashiramo hafi y'amadorari 5 y'amahera muri kugira ngo ahamagare minoti 3 kandi niyumviriye yuko yo vi New York canke hanze muri wimwe mu mazinga canke ikintu nk'ico ariko yahamagaye umuntu ku muntu kugira ngo aronke Billy mu gishingo cya Lois murabona kandi ivyo nivyo byamutumye gukora ivyo none ubu umuhungu wiwe ariko arakira mwene data caps yavuze yuko mu muganga yamuhaye ivyizigiro bike ya cyane ivyo gukira murabona inyuma yo kubagwa kandi turashimira Imana iki gitondo ku bwive turabinezererewe gose rero twashitse mu mutwenzi iki gitondo kandi na sinzire nk'amasaha 3 kandi ndarushe gose ariko igihishengero hageze kuza ku rusengero emwe namanutse kandi umwami abigombye rero ntegereza kumanuka muri Kentucky nkuko navuze kandi nasezeranye kuvuga ku wiyinga umwe mu gihe noba nagarutse ngaha kandi byiza no bikora ku wiyinga uza kukukurikira nzoba ntegerezwa gusubirayo kuko nzosubira kujya hanze hariya muri Canada rero zano bikora kubiyinguza kandi kubiyinguza mu gitondo kandi mwene data Neville yavuze ati kukudasohoka gusa ngo umanu sabantu kandi bavugisha kanya gato ya gusa navuze nti mwene data Neville sini ndanugurura na bibiliya yanze byagoranye navuze nti yavuze ati ewe sohoka maze ubabwire ikintu kimwe kandi mushiki wacu Neville sinzi ngene ubigenza n'umuntu azi kwemeza cyane ariko sindonka akajyo ko kuvuga ibiyo aho hantu huzuye hose kandi abantu barundanye n'ibindi ariko ndakengurukira Imana gose ko bw'umungere nka mwene data Manevere umwizigirwa nyine uko ashoboye kubwica duharanira kandi sindigera ndamwumva yidoga nicare nyuma hariya twamaze umwanya mwiza w'igice cy'isaha tuvugana mu gihe nariko ndaryoherwa mwene data man kandi kubw'ibyo nzomubwira ibirenzaho ntitwashika muri Colorado uyu mwaka rero igihe twari ko turino voro ubu butumwa kandi nagize ibiganiro byiza cyane mwene data Neville navuze nti sindonga ningene mbwira abantu nk'ikintu na kimwe ku mwungere wacu mwiza navuze nti mbega abantu bagufata neza yavuze ati ntibyo shobora kuruta ha nuko navuze nti emwe ibyo nibyo nezerejwe no kumva iyo mwungere afize ibimuhagije n'abantu baba bahagijwe bituma habishengero ryiza gose hanyuma rero Imana iraheze ikabinezererwa kandi niyumvira yuko kugira ngo babone bahagijwe bompi na cyane cyane muri iki cy'ubutumwa dufise niyumvira yuko byerekana ubumwe n'ubutumwa n'abantu hamwe n'Imana murabona kandi ndakengurukira cyane ku bwa mwene data Neville n'umukenyezi wiwe mwiza w'umuryango kandi ndasenga ngo Imana izobahe kugumara abizigirwa yo no kuco duharanira kandi nimba ivyo byo binezereza ese two zaduhagaze ngaha mu rusengero igihe umwami Yesu azoza kubgacu murabona kugira ngo atujane mwiza mu gwa turizigira yuko tweme tuzoba dushaje cyane mwene data Neville kubujye umwe wese azoba agumberiye uwundi kandi twese duhagaze ku nkoni zacu tuguma tugerageza kuyigumya murabona hanyuma tuzohindurwa mu kanya gato ya kanya go kubiturugohe kandi izi impuzu zishaje z'umubiri zikoroka maze tuduge twakirege sibo gihoraho kandi dusemerere mu gihe tuzoba turi ko duca mu birere ni agasaga n'agasaga igihe kiryoshye cy'amasengesho tuzoba twaduze hariya narumvise ko mwene data kome umwami yamukijije kandi ndashima gose ku bw'ibyo ibintu byinshi rero ndashima kuba ndi hano muri iki gitondo kandi ndibaza mu kibanza namanza hano ofisi gisomwa kinaka mvuga ko nibajije gusa nza muri iki gitondo kandi navuze nti mwene data Neville ndaraba neza isaha yo ku ruhome kandi ndareka nkumbura abantu basoka hokere kugihe kandi ndababwira ibivuye mu mutima wanje mu mwanya muto y'ibintu gusa twamaze kuronka oya ntibifashe ku mabande canke cyari cyo cyose rero turaja gusa gufatanya mu gihe hari gusabantu kubwira ishengero murabona twebwe gusa hamwe kubw'ibyo reka dusenge mukunzi Yesu turagukengurukiye kubwira ibakwe tugize ryo gukoranira hamwe ngaha kandi yo mu gihe nariko nditegereza irikoraniro kare muri iki gitondo inyuma yo mu gicugu giheze niyumviringe nyene warikimbukiye kandi ndiyumvira ku kidengeri cha hano ni byatsi binini ya byakira by'amahema hafi ya hayi ya rutari nk'umuhungu muto ya narahagaze hano mushinga na England yavuze ko twashowe kuronka uwo murima ku mahera make ya gusa dutangure kuri ha make kandi nta mahera nari nta ningwati canke ikintu nakimwe cyo gutanga kiretse gusa kugerageza uwo rero wari ufise igiciro cy'ababa amadorari 2000 ni deni ririho mu myaka 20 none ubu mwami riraba ubu kandi igihe ryari rikiri mu ntango rikiri muri iki kinogwa amazi agenjiramo ngene wadusezeraniye kubwira ijambo tije uhoraho narabiteye nzohora ndarivomera ku murango n'ijoro kugira ngo ntihagire ikiri shikura mu biganza byanje muri ico gihe abantu bavuga bati mu mezi atandatu rizoba wahindutse garaje ariko hari ibihumbi by'abantu bakiriye Kristo hano muri arutare kandi ku munsengero aho babatiriza hama na ntajye abantu barabatijwe mu izina ry'umwami Yesu bambaza izina ry'ububazwa ibyaha byabo bozwa ibyaha byabo amajana y'abacumbagira yabababajwe impumyi y'abacumbagira yabahiriza yabaseserejwe na kansere baraciye kuri arutare benjira bari kumfira abagore n'abagabo misore n'inkumi hanyuma bagasubira inyuma kubaho ubuzima bushasha n'ubiri mushasha ku mibiri yabo batambuka kuvugira kandi bagaheba intebe zabo z'ibimuga bibando by'abamugaye n'ibindi we mani imyaka 30 ibikogwa data ndibuka igitondo washiraho ibuye rigumye imfuruka kandi watanziye reko hariya werekana iki kibanza huzuye kandi abantu bakundanye imfuruka nziza nari nzi ko ibyo bidashobora gutsindwa rero ndagushimiye kuri ibi bintu byose benshi muri bo bagwaye bagwanye intambara nziza bararangije urugendo bagumanye kwizera baruhukiye hariya barindiriye baruhutse ubu ibikorwa byabo kuko ibikorwa byabo birabakurikira barindiriye igihe inzambi zovugiraho bazokwikangurira mu mubiri mushasha benshi muri bo bari bashaje kandi bajugumira abanda ari miyabaga bakuze n'abanda ariko izina ryawe rishimwe ku bwa bose ubu duhagaze hano ubugira kandi imbere y'abazima n'abapfuye ndasenze ngo usiga amajambo yawe muri iki gitondo sinzi na kimwe cyo kuvuga ariko ndasenze ngo urimpe uko wamye ubikora mwami uhezagira umwungere wacu mwene data Neville umukenyezi wiwe uhezagira abajejwe imibereho y'ishengore inama y'abadiyakoni igice cyose cy'umubiri ese twashobora twese hamwe kubaho muri ubu buzima ku buryo buzima bugiye kuza turonka ubugingo budashira dufashe muri iki gitondo kwakira ukuronza kuvuye muri mpuhe ijambo ku buryo twashobora kwitegura ubwacu no kuvanga muri iki gitondo twiyemeje mu mutima wacu ubuzima bwiza gusumba ubwo twari dufise kera tubisabye mu izina rya Yesu amen ubu nugure gusaba ibiriya ngaha kandi byabaye haraheze iminota mike yandi uvyeshura Yohana 3 rero ndasoma ngaha nyene mu butumwa bw'ishengero rya Laodikia kandi ndashaka gutangaza ivyongeye mwene data Neville yari ko arabimbwira mwene data Pame mu gihe byanshikiye kuraba hasi maze nkamubona yicaye ngahari mu muvyuro neza kuri uru ruhande rwa Memsi uwo ari wewe wese muri mwebwe araza hari wimpi ya kera hari ibutike imikate bashiramo inyama yahori iba ifise ihema yashize hariya agerageza kuzana imiganda no kuraba namba ari abo barazimiye kuri ijya nzira bagire ubuzima yoshobora kugarukana kuri Kristo biciye mu gikorwa cy'Imana ciwe kandi yarugara kuyinga kubera ibikorane bibera muri uru rusengero kandi ubwo nubwizigirwa kuri uwo mwene data kandi dushaka ko mumenya ko ibikorane bizoba byuguruye ku wa mbere mu ijoro ukurikira kuyinga reza kandi ndazi ko mwese mutumiwe n'igishika cinshi kumva mwene data Palmer atanga ubutumwa bwe we bw'urukundo rwa Kristo rero ubu ni muze dusome kuva mu byashuro Yohana gice cya 3 gice gito ya gusa kuvuga ko twasomye bibiliya kuko ibyo no vuga byoshobora kwihenda ariko ibyo avuga ntibizokwihenda kandi sinza aho mpera ari kuco nkora aho nja ariko nsoma gusa igihe cy'ishengero rya Laodikia wandikire umumarayika w'ishengero gira Laodikia atuyita men chabo nacho kwizigirwa kandi cyukuri inkomoko y'ibyaremwe n'Imana aravuga ibi ndazi ibikorwa byawe kudakonje kandi ntubire ico mugakonje cyangwa ukabira nuko rero kukura kazi yazo udakonje ntubire ngira ndakudahwe kukuvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntacyo nkenye ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye urumworo uri mpumyi ugenda menya ndakugira inama ungure kwizahabu yakuwe mu inkamba n'umuriro ubone kuba umutunzi ungure ko n'impuzu zera ubone kwambara isoni zo bwambure bwawe ntizigaragare kandi ungure ko n'umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka abo nkunda bose ndabakankamira ndabakangira nuko gira umwete wihane murazi ahantu hanaka hariya mu gihe nasoma namba mu nyihanganira umunota umwe nabonye ahantu hamwe humvikana neza kuri jewe kandi ndazi neza hari ubuhungaha ntumenye ko ari wewe mutindi wafutanye uri umworo uri impumyi ugenda amenyo yo mana we ubwo nubwoko bw'ishusho ngaha ishengero y'iki gihe ubu nibaza ko kijya gihe cy'ishengero ngaha twavuga ko atankeka ndafise igihe cy'ishengero kigiye gusohoka mu gitabo ubu ariko kuko turi mu gihe cy'ishengero rya Laodikiya turabukora imeze sinshaka gufata igisomwa na kimwe cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose kuko ntituri turajya kuvuga twisunze kuvuga kuko umwami ajya kuturongora kuvuga ariko ikintu kinaka kijya kudufasha reka twiyumvire iby'ishengero rya Laodikiya n'ukuntu rimeze iki gihe aho ngeza kumenya simbona ikintu icyo ari cyo cyose kibuza muri iki gihe kuza k'umwami Yesu atari uko ishengero ryiwe riteguye nibaza ko bumwe bugishwa ejo nje mu modoka twayitwaye mu minsi ibiri kuva Tucson ngaha neza ibirometero 300 biri nanje rero kandi ibyo ntitwarengeje umuvuduko wemewe twagumye uko bikwiye iyo ari we utwaye nicara iruhande kandi mbandi igipfunsi cyanje kandi giteguye nk'inkoho yuzuye amasasu ndamubonye arengeje navuze nti yewe ndindira gatoya rero tubwira tuti muhe Sezari bya Sezari hanyuma turamanuka ngahe hepfo ijoro riheze umukobwa mutoya aryamye ku ibarabara afise nk'imyaka 3 nyina yapfiriye mu cobo umuhungu munaka w'imboregwa yaje ava muri ROTC afise imyaka 18 agenda ku muvuduko w'ibirometero 190 ku isaha iruhande rw'ibubamfu rw'ibarabara yishwe nibaza ko yari kumviro nawe niho mushobora gutahura ibyari byo muhe Kaisari bya Kaisari inzira karengane ziri kumviro umukobwa muto w'imyaka 3 yatakaje ubuzima kuko umusirikare munaka w'imboregwa murabona agendesha imodoka ibirometero 190 ku isaha bigereranijwe ku ruhande rutari rwo rw'ibarabara aduga umusozi hanyuma arasepfo hanyuma arabica hajya hamwe yari kumfiro nawe rero niho mushobora kubona naho urundi ruhande rw'inzira karengane rwari ko rurakora uwo muhungu ya bwiga ubwicanyi bukomeye murabona nibaza ko umuntu yofatwa ku ibarabara ariko aranyuzoga yategerezwa gucirwa imyaka 10 atakigongwe kubw'ukumenya ubwicanyi yateguye umuntu wese kuko umuntu wese twebwe nta kintu kizi icyo ari cyo cyose tuzokora na politike yaraboze cyumviro cy'Imana cyukubwira ngo umwami w'umugororotsi nico ariko politike zirasanzaza gusa urashobora kugura ikintu kurabanira ko kwishure kubesha kwiba n'ikindi kintu cyose nkuko navuze haraheze amaringa makeya kandi murabaho mugeze murabona nta kintu atari gusa umugwi ubuhumbyi bw'ikintu cyose ariko umwami yubaha Imana arashobora kwishiriraho amategeko yiwe kandi urashobora kwica umuntu murazi politike nziza ivyo ni byiza mwebwe muyivemwo murabona kandi rero demokarasi ni icyumviro cyiza ariko ntikora ni nka komunisme gusa ibintu byose rusange byumvikana neza ariko ntikora oya inzira y'Imana yo kugira umwami nkuko Dawidi yari yo kandi murafise umwe muhurijeko nk'umuyobozi umwe n'umuntu mugwe w'imbata no kubandanya no shobora gufata zibiri canke zitatu muri zo rero muvugane byose hamwe mwisanga ni icyumviro cy'ubwoko bwose rero tubona yuko uko ibintu byifashe ubu biteguriye ukuza ko mwami ariko mugiye mwene data nivire na je na bano bandi bene data twari ko turagerageza kugira ubusho mfise ikintu kinaka mu byimviro byanje bo kije dutegereza kuvuga ko ico ni cyo naronse ikete urya wundi munsi riva ku mupfasoni mwiza cyane sinare bwigere ndarironka ryazananye ku wundi muntu kandi uwo mugore by'ukuri yari kwara nca gaguramwe bice cyanke agerageza kugira uko yariko aravuga ati mbega mwebwe abagabo babadandaza aba Kristo nimushobora kugira ikintu kinaka kugira muhagarike mwene data bana yavuze ati kuko yasohoye kino gitabo cyitwa igihe cy'ishengero rya Laodikia asohora byinshi kandi yavuze ati ariko aracagaguramwe bice n'igisho za Pentecote yavuze ati ubu ariko aravuga ku cemezo cya mbere atari kuvuga mu ndimi kandi yavuze ati rero aranka abagore bavuga ubutumwa kandi uyu yari umugore avuga ubutumwa kandi abahungu biwe bamwe mu bagenzi ba cyane cyane naronse mu isi bari muri ba bagenzi banje ba cyane hanyuma yavuze ati ubu kandi uno mugabo n'umugore nari ko ndafungura ibyo kurya byo mu gitondo hamwe nabo bavuze bati mwene data Brana murabi birashobora kuciyumvira baca bashohora ikete navuze nti ni byiza mushikanje nta tahura gusa baje bahungu bambwiye yuko nyina yari umugore avuga ubutumwa kandi yuko atemeranya n'ubutumwa kandi rero ngahavuga yavuze ati rero yavuze ati abagore ntibagomba gutegeka abagabo yavuze ati ni gute kuri foibi muri bibiliya mufasha wa Paulo muvukuri yari umudandaza mwiza Paulo abaza abantu muribaza ko Paulo yoba yavuze ati abagore bacereze mwishengere kuko batemererwa kuvuga hanyuma gahindukira kuvuga ati rero foibi mufasha wanje mu butumwa bwiza giye kwigisha amajoro make yemwe yavuguruza ijambo giwe bwite murabona hanyuma ati rero kugira ngo byo se bishoboke ndizera ko yari Esther yari umwe mu bacamanza bo muri bibiliya yavuze ati umugore yari umucamanza muri bibiliya namba ubwo atarubu butware bwo kubagabo kandi uyu mudandaza yakize neza hano mu ishengero ntagiye kinini haciye rero umugore wiwe yavuze ati mwene data Branham ibyo byama bintera kuzazanirwa navuze ni kubera iki mushiki wacu ibyo bikuzazanira gute yavuze ati yewe nguyu umugore w'umucamanza navuze nti iyo ni politike si ishengero ibyo ntawo bihuriye n'ishengero Paulo yavuze ati ariko baganze nk'uko byagezwe navyo bivuga kandi byagezwe ntibishobora kugira umugore umuhereze ntiyo muba ntimuzokwigera mubona umugore w'umuhereze nta hantu na hamwe muri bibiliya ntituzokwigera mubona ntimuzokwigera mubona muvuga butumwa w'umugore muri bibiliya mu by'ukuri bamwe muri bo bari abavugishwa n'ibindi Miriam n'abandi na Esther umwe muri bo yari umucamanza kuri Isirayeli rimwe na rimwe baraganza nk'abamikazi n'ibindi nk'ibyo umwami n'umwamikazi umwami amaze gupfa umwamikazi yategereza guca afata ikibanza kiwe kugeza batoye uyundi mwami n'ibindi muri Tucson Arizona dufise umucamanza w'umugore mu gisagara nico gituma igisagara canduye cyane kandi dufise umugore ntacyo akwiye gukora muri politike ntacyo akwiye gukora mu burongozi na bumwe bwo kwishengero ikibanza ciwe ni umwamikazi w'umugabo mu rugo nyuma y'ibyo ntacyo afise kandi tuzi ko ari ukuri ntimuzokwigira mubona ndabizi ko byumvikana nk'ibya kera ariko byo ni inshingano zanje kandi ndazi yuko maze kuva muri iyi si aya mabande n'ibi bitabo bizobandanya kubaho kandi benshi muri mwebwe abana bakiri batoya muzobona mu minsi igiye kuza ko uko ari ukuri neza na neza kuko ndabivuga mu izina ry'umwami ubu turibaza ukuntu umugore w'umugore ameze neza kandi yabyaranye n'umugabo wiwe w'imyanka mugayo umugabo mwiza bamwe mu bahungu beza cyane nigeze guhura nabo ni abagabo nigeze guhura nabo kandi n'ingoga nyene ako kanya no bumvise ubutumwa barabwakiriye ijana ku ijana rero ibyo byashobora kuza mu gutoranywa honyine uburyo bwonyine bishobora kuza rero ngiki ikibazo ngaha nariko ndiyumvira ko murabona none kuko umwami yangarukanye kandi urabizi ntabyo ntabyuzi ari amake ya mutindi wafutanye impumyi kandi ntabyuzi Mbere yo gushika hariya notegereje kuvuga mu ncamake ibyo navuze haraheze iminsi mike yangaha ubutumwa kuri ndibaza ko bwari imana y'isi yarahumishije amaso y'abantu ku buryo base nganeza na neza umugwanizi mu bikorane byo gusenga mbega mwese ibyo mwarabyumvise mwese mwarabibonye kandi rero muri ubwo butumwa nyene nazanye cigwa ko umugore yambaye impuzu zitabere atikwize azociga urubanza ku ntebe y'urubanza nk'umu maraya wo mwibarabara ibyo byumvikana nk'ibitangaje cyane ngiye kubacapira igicapo gitoya rero ngahari umushingwa manza mu gisagara umugabo akiri mutoya kandi no umugabo mwiza kandi kuvyerekeye uko ubona ibintu nibaza ko ategerezwa kuba yigenza neza nk'abandi ko abona ibintu kandi rero agendana n'umukobwa azwi cyane barakundana amazi bakabana baja mu minsi mikuru yose n'ibintu bihambaye kandi bose hamwe banywa inzoga amaherezo afise inzozi nziza aba mu kibano cyiza abantu bamwiyumvira neza ariko bomi banywa inzoga umugore yambara amakabutura amwimishatsi yiwe arimo nora ikintu cyose nyine nk'umugore akwega abagabo umugore mwiza yerekana yemwe ntigera aja ku ishengero na gatoya nta n'umwe muri bo rero himukiye ku nzu ikurikiriya umugore wo mu ishengero batisti cyangwa ishengero metodisti we n'umugabo wiwe rero uyu mugore reka tumugire metodisti kuko mu metodiste yitaho ibyukwezwa gusumba umubatisti bose kiretse umubatisti w'isezerano rishasha bizera ibyukwezwa ariko mu bisanzwe n'ababatisti ntibitaye ibyukwezwa na gatoya murabona ntibizere ikintu nk'icyo nuko rero ubureka tumugire umumetodisti kuko bizera ukwezwa kandi rero umugore mu metodiste yimukiye ku nzu ikurikira iyo umugore ku ibarabara rimwe umugabo wiwereka tuvuge ko ari ubujeje by'amahera wa leta kandi canke ibiro bimwe yemwe uyu mugore mu metodiste araburya umugore wundi kandi iyo umushingo manza wiwe asohotse igisagara izina ryiwe ni Jean tuvuge ko izina ryiwe ari Jean rero ntimugire ibyo mugerageza kuyumvira kuri ibyo ni amazina apfuye ni amazina mfuye gufata ubu kandi izina ryiwe ni John yemwe yama agendana na Ralph kandi iryo ni izina mfuye gufata yose murabona gusa kugira ngo mutahure inkuru kugira ngo nkore igicapo yemwe ikintu ca mbere mumenya mu munsi mukuru wo kunywa inzoga Ralph ya muguye mu nda ubugira kandi yemwe nguwo yatse umuriro kuko yakunze Ralph niko yibwira rero haraheze igihe Ralph atangura kubona nawe kandi ashobora guca inyuma John mu amuhuma amaso kandi yibaza ko azi ubwenge kuko ashobora kugendana na Ralph ari umugore wa John murabona uwo mugore nta n'agasoni agira kandi nta na kimwe yibaza ko revye ariko uyu mugore umumetodisti yateye intambwe mu kindi gice ewe n'imiburiburi aja gusenga kandi yiyumvira yuko rya mugore ateye ubwoba rero abwira umugabo wiwe iyo yinjiye ati ndabona ujya mugabo yinjira hariya maze bakabonana kandi yo John yasohotse kujya gukora igikorwa ahantu hanaka Philadelphia canke ahantu hanaka akamusohokana mu modoka yiwe maze bakaja kuryama ku nkombe y'ikiyaga ndabona baje muhira ntibanamanura marido rimwe na rimwe amusoma yongera ajyamana nawe iruhande yo mbega ibyo si bibi cyane abwira umugabo wiwe rero nta kindi ari atari imara ya nukuri ni mubi gusumba imara ya kuko ni umugore afise umugabo murabona kandi we umugore w'umumetodiste yumvira yuko ari bibi cyane ntigera ajya mu rusengero rero uyu mugore w'umumetodiste ntiyokora ikintu nk'icyo oya nta na rimwe ni umugore w'indero kandi ikindi kintu ntiyokora kwijya whisky kuko ishengero metodiste 90% y'urutonde rwabo ni ukugwanya whisky kubw'ibyo bafise urutonde rugwanya kandi abantu b'iryo shengero metodiste ntibabayeho ku rwego rwo hejuru kurusha ibishengero ryigisha ariko uyu mugore nyene uyu mugore mu metodiste arasohoka ku mugoroba hamwe n'umugabo wiwe yambaye utubutura kuyinga nyuma yamiga yo kuyinga ari imosha yisiga marangi ku munwa kandi mbere akanywa n'itabi hake gake ya rero mu ijambo ry'Imana bomini abasambanyi bomini abasambanya ariko uyo umwe hari yagenda amenya wafutanye umutindi mpumyi kandi nta byazi ewe aragwi ari aragirwa aragirwa nikosa neza na neza nkundi kuko mugabo araba umugore akamwifuza aba yamaze gusambana nawe mu mutima wiwe kandi nambu uyu mugore rero yovuga ati rendera gato ya mushinga na Abraham nda cagutahuza sindi imara ya mushikaje nkumbure yabukuwe imbere ya bibere yamaze ugashira ibiganza byawe kuri yo imbere y'inyonga z'Imana kandi ukarahira indahiro yuko wabaye mwizigerwa ku mugabo wawe uko ushoboye umubiri wawe ni umugabo wawe ariko ubugingo bwawe ni ubw'Imana hari impwe mumbi yagusize ariko uko namba ataruko rero shobora kukwemeza yuko uri igipfu neza na neza mbega ni igiki cyari kuba cyashikiye nyokuru iyo aba yarasohotse mu barabara yambaye tujya tumotura bari kuba bamujanye mu kigo cy'abagwaye bo mu mutwe yasohotse atambaye hari ikintu kitagenda mu byumviro byiwe kandi nambe cyo gihe byari bimeze uko n'uyu munsi ni kobiri rero bi irungikisi yose mu bugwayi bwo mu mutwe byose birahumanye kandi byagiye biraduga buke kuburyo abantu batabizi none ni maraya atari ku mugabo wiwe amasezerano yo ku mubiri wiwe ariko imbere y'Imana afite impwemo mbe y'ubusambanyi kuri we ituma yambara nka kujya kandi ari mu gihe cy'ishengero gira Odikia kandi ntazi yuko ari kwarabikora wa mugore w'inzira karengane ntazi yuko Imana izomucira kwiteka ko by'ubusambanyi ibyo mubimubarire ntushobora kubimubarira nta buryo bwo kubimushikiriza bibiri ivuga iti bagenda menya kandi ntavyo bazi wumvise umusambanyi kubwanje yo gufatisha yo bikora sinigera mvugwa umuntu no mu bwanje mvuga kubijanye n'icyasi mvuga ntiri shengero rina kamwe ne data naka revera naka oya mvuga yuko nyigisho yavyo murabona ikintu cyose kiri hamwe simpamagara umuntu kugiti ciwe sabantu kugiti cabo ni integuro barimwo ni integuro yisi mwene data George Wright cyaje hano afise imyaka 70 ano canke 78 ndibaza mbega uwo kwibajije kivyo byari gushike namba woshoboye kuja kuraba mushiki wacu right munsi munaka hanyuma kamusanga yambaye ikabutura yemwe ntimwoshoboye namba mwo kugarana uwo mugore nimwo kwigeze mu murongora yemwe nimba umusore wese yokoze ivyo muri ico gihe kintu nkicyo kimwe yemwe nimba cari cha kandi bibico gihe ni kintu kimwe ariko abantu babaye abasaze reka mvugisha ikintu kinaka kuri mwebwe imbere yuko bibaye isi yose yuzuye mu busazi kandi bizogenda biba bibi ku kandi bibi gushikaho hazo umugwi w'abasazi kandi niko bihakwa kumera ubu murashobora kwibaza umuntu atwari imodoka yazimije amatara ku ruhande rw'ibarabara rutarigo imbeba umuriki umusore akirangiza amashure makuru akica umugwi w'abantu mbega ivyo birahagarika ukurikira neza inyuma yiwe agakora ico kintu nyene murashobora kwibaza umusore yumvira ubwiwe yubaha yosohoka hanze agakora ivyo bakora murashobora kwibaza umugore akiri muto uko ameze mwiza ubumwe neza uko aremye uko asa ishusho mwiza kandi kukubera nyene ari mwiza bigaragaza ko turi mu gihe cy'iherezo murabona yagiye hamwe nibirangise ibintu byose si ubwiza bwo kugororoka bwitonzi mu bugingo bwiwe narabonye abagore ku mubiri wabo atacu bari bafise cyo kuraba ariko bavugisha iki gihe kimwe bavuga nabo umwanya muto yabone ikintu nk'ibyo kuri cy'inkomoko udashobora kwiraba ko murabona ubwiza bw'inyuma ni ubwa satani ni ubw'esiraba ingene abana bagahina ingene bagiyemwo abana b'imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza batuye muri bo abagore kandi imana ntihigeze ibaharira murabi igihe abo bagore b'abisirayeli hamwe n'ibiganza by'ingutu n'imishatsi yabo ye nena nk'ingutu migozi igihe abo bahungu b'Imana baza baciye mu gihugu cya Mowabu maze bagahura n'abo bagore bashaze imishatsi itonze neza isokoje neza no mu maso huzuye amarangi cyangwa ibyo mu byita kandi igihe abo bahungu b'Imana babona abo bagore beza neza umuhanuzi w'ikinyuma yavuze ati twese turi bamwe rero bararongoye kandi Imana ntiyigeze ibaharira bahoneye mu bugaragwa bose bapfiriye hariya tabyizigira tamana kandi barazimiye ibihe bidashira baciriwe kwiteka ibihe byose naho bari babonye kuri neza ku Imana naho bari banyoye ku isoko itigeri kama banyoye ku gitandara cyakubiswe babonye inzoka y'umuringi ko ibitangaza bari basohotse baca munsi y'umubatizo wa Mose mu kiyaga bari babonye ukuboko kw'Imana bari bari ibyo kujya by'abamarayika kandi bakoze ibyo bintu byose ariko barongwe baretse abo bagore babinjizamo kandi barongora muri bo si ubusambanyi kurongora kuri bo gusa Imana ntiyigeze biharira ubwo bwari ubwa kabiri byabaye ubu turi mu nshuro ya gatatu ubu n'iby'uruhendo gusumba uko bitigeze kuba ndazi ko byo biguye kandi kenshi naribajije mu buryo bwinshi bizokwigira biba gute ni kuko integereza kuvuga nkarira cyane abantu ni giki kibikora gutyo kandi yamara ndabona iyo ataba Imana ntibobaye numwe nta n'umugore yo kwicara maze anyumvirize ariko baragaruka kubera hariho umuntu munaka afise inanga kuri hari azi yuko ivyo ari ukuri naho biri uko barazi ko ari ukuri ubu mwitegereze igishika ndazi ko bigumye ni nk'umuganga abaho umuti kandi mukanka kumfata rero ntimugirire umwikomo umuganga ni mwapfa kandi ibi ni nk'umuti ni gute kuri abantu bama nkarira ngo ndi umwansi w'abagore murabona mwitegereze gusa ukuntu abo bagore bigenza hanyuma ndaberekaho ishengero rigeze nyifato y'abagore iri muri Laodikia mwisi mu buryo bugaragara bagenda menya aba futanye impumyi kandi ntibabizi abantu abagore bizi kandi nishengero riri muri iyo ntambo ko nyene mwitegereze ikigereranyo cy'umubiri n'icyamuhemu kuri kose gihe cyose rero munsi umwe ku rubanza ndazi yuko bidahawe kuvugwa kandi mu gihe umuntu atemererwa kubivuga byiza ntubivuge kuko uriko urigana kandi ugira ibibazo neza cyane rero nimwitegereze kenshi na giye nsa n'umuntu afata umunwa umugore wuguruye hanyuma asuka umuti muri uwo munwa wewe hanyuma afatira umunwa wiwe kandi arabidaho igihe cyose byogenda gute hamwe umuganga yobikorera umugwayi hanyuma umugwayi agapfa kubera kwanka kumira umuti murukinja igihe ibi bintu byose nko kumwe mushatsi no kwambara amabutura ni ndiko ndubakiye gusa igihe kiregereje aho mugiye kubona ikintu kinaka gishika igihe ikintu kinaka kigira kibe kandi ibi bintu byose ngaha byagize gusa umushinge w'ubutumwa bugufi kandi bwihuta buzonyiganyiza amahanga yose igituma nagumye mpitamwo abagore kwabaye gusa ukwerekane ikintu kinaka mushobora kubona neza ndagikoresheje nagerageza kubereka ukuri kandi fashe ukoko n'ukuri nk'uko wabonye umuntu wawo hanyuma barabidahwa aho wumva wo kwidogera umuganga uzovuga gute ku munsi w'urubanza mu gihe yamajwi nyene yasemerera abigwanya azovuzwa hariya mu maso y'abantu hanyuma bazohunga gute bararikirwa babicishije mu minwe yabo usutse utundi baraheza bakanyiganyiza imitwe yabo hanyuma bakabihakana maze bagasubira hariya ntibabikora yamara uragaruka ubugira kandi hanyuma urisuke none ninde yokwidogerwa si umuganga si umuti kiretse nyifato y'umuntu nibyo neza na neza hazoba umunsi uteye ubwoba muri no minsi gihe ururunganwe w'ikinyavyaha gw'igisambanyi ruzohagarara imbere y'Imana mushobora byose ndabona imyaka yanjye irikira maso shobo kai bitugu byanje biriko birunama kandi ndazi imyaka 30 ngaye imbere avugirwa ubutumwa yagi imyaka 33 hakurubuga ubwo ni ubuzima burebure iyo ni imyaka 33 yigikogwa ikintu cyonyene ni cyuza nuko nta bironkeye imyaka 133 kuko aka kazo bari akajyo kanyuma nzoronka nkiri ngaha nkushobora gupfa mvuga ubutumwa bwiza imana imfashe ngume ndumwese giguko nshoboye kurira jambo kandi mvuge gusa nkuko avuga ni ibiki bitumwe uwo mugore w'umumethodiste ushobora gute kuri mushikiriza nguwo ari muri cyagihe cy'ishengero rya Laodikia ubu rero turafata umugore w'umepanekote ntiyotegerejwe kwambara amabutura kwipodora canke gukata imishatsi ariko aritegereza inyuma ku mumetodiste akavuga ati ra burya mugore akora ibi nabereya yemwe uwo mugore ntiyambara amabutura ariko aravuga kandi arafise imishatsi imoye murabona ukuntu aduga ku mana nico icari cikintu cari cyo cyose kiboneke ari ikinyavya hanyuma rimwe na rimwe mu manse ngeshurashobora kwiyumvira gihe mpemu yera akujanye mu rugendo runaka rero ikintu cyose gisana kajagari hanyuma asubiye kumanuka hepfo uboneka nkuko wewe uri ku bantu wewe uri umuhumbyi ntacyo umaze atari umutamakaze uri kijuju kuko hagarara nk'umutama atangaje kandi gihe cyose ukankamira abantu ariko namba warigeze uduga ukinjira muri ugo rugero igihe kimwe aho ushobora kuba mu nyonga z'Imana ati nko kubw'ibishobesho ariko kubw'ukuduzwa na mpemu yera w'inkomoko ico kintu cyose cyanditswe ikibo ubwiza bw'Imana bwagiye kuva muri ico kintu cyose cy'idene uko ni ukuri nta na kimwe muri byo ari ukuri rero mureke ndabacapira umuzingi mutoya yaba nari mfise kibaho ariko ndabasavye murabe ngaha ndacapa umuzingi umwe nk'uwo hanyuma ndacapa uwundi muzingi mbere muri uwo ni iyo biri hanyuma ndacapa umuzingi ndani muri uwo iyo ni imizingi itatu yego niyo ni wewe iyo ni imana mu butatu ni imwe kandi ata butatu yose imana wewe nushobora kugaragazwa mu bundi buryo bwari bwo bwose kandi na wewe nushobora kugaragazwa hatabaye ubutatu mu muntu uri nubwo umubiri muhe mu bugingo habuze imwe muri izo wewe ntukwiye murabona iyo utaba ufise ubugingo nta kintu bayo maze utagira impwemu naco bayo maze utaba ufise umubiri wari kubura impwemu utari umubere kubwibyo Imana ikwiye mu bumwe mu butatu bw'ikiremwa atari ubumwe bw'ibiremwa ariko ikiremwa mu bumwe bw'ubutatu data umwana na mpemu yera ni Imana imwe kandi yukuri yagaragajwe Imana murabe ngaha murindire gusa ndizera na 10 minota mike ya gusa yaheze mwumvirize be wandikire mu marayika w'ishengero rya Laodikia Twitter men cyabo nacyo kwizigirwa kandi cyukuri inkomoko y'ibyaremwe n'Imana avuga ibe Imana ni umuremyi ariko we yaremye gute ariko uyu ni inkomoko y'ibyaremwe n'Imana igihe Imana mpemu yaremwa mu ishusho y'umuntu iyo yari Imana iremwe Imana muremyi we ubwiwe ahinduka icaremwe Imana we yaremye umukungugu yaremye ibumba kalisiyumu yaremye potasiyumu umuco wo mu kirere igitoro yashize ico kintu hamwe arirema ubwiwe aho inkomoko y'ivyaremwe n'Imana ubyita amen wanyuma amen bisobanura nibibe uko iherezo y'Imana amen Imana yahejeje ukurema kwayo none vyari bimeze gute nta muntu yigeze kubona Imana igihe cyari cyo cyose ataruje yavuye ku mana data ariwe yamugaragaje murabitahura era bagatoya nta kwihuta mureke tuzingura bikorosa umwanya mutoya gusa na icanditswe cyanje mu bwenge bwanje mureke tuzingurure mu bikorosa igitabo cyabi korosayi hanyuma turoge ndiza ni gice cya mbere ntegerezwa kurabiri kuko ntibyateguye imbere yo ngaha kubw'ibyo nk'uko namenyereye kuba igihe nari umuvugabutumwa w'umusore na shobora kuyumvira ibi bintu bunyene gusa ariko mugensanze cyane sinshobora mureke rutangurire ku murongo w'icyenda ndizera nico gituma ni Paul aribwira abwira abikorosayi kubijanye na Kristo wo yari we Nico gituma natwe uhereye igihe twavyiyumviriye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe kumenya ivyingomba n'ubwenge bwose no kumenya ivyimpwemu kugira ngo mugende nk'uko bibereye abo mwami wacu umunezereza mumunezereza muri byose mwama imbuto mu bikorwa byiza byose mugwizwa no kumenya ivyimana mushobozwa n'ubushobozi bwose nk'uko inkomezi z'ubwiza bwayo ziri ngo mwihangane gose ntimurambirwe ni mubi mubigiranye umunezero mushima data wa twese yababashoboje kuraganwa nabera yandukijije ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda ngaturashitse ubu mwitegereze muri uwo niho dufise ugucungurwa niko guharegwa ivyaha byacu niwe shusho y'Imana itaboneka mwabitahuye umurongo wa 15 bikosa rimwe ku murongo wa 15 imfura mu vyaremwe byose amen iki imfura mu vyaremwe byose naho yoba ari abamarayika naho yoba ari cari cyo cyose niwe imfura mu vyaremwe byose kuko muri we ariho byose byaremwe ivyo mwijuru canke ivyo mwese biboneka n'ibitaboneka uri intebe z'icubahiro rw'ubwami urubukuru rububasha byose byaremwe nawe biremegwa kuba ivyiwe naho hobe ikintu cyari cyo cyose nta kintu kiremwa murabe kandi rerari yabayeho byose bitarabaho kandi muri we byose niho bifataniye naho yoba data umwana mpuye muyera icari cyo cyose yabayeho byose bitarabaho imbere y'ibintu byose bire mu ijuru mwese nibiboneka nibitaboneka canke icari cyo cyose uyu mwana w'Imana yabayeho byose bitarabaho ivyo nivyo ntacho bimbwiye ni intebe z'icubahiro bwamu bukuri cari cyo cyose intebe z'icubahiro zo mu ijuru umwami cari cyo cyose cyoshobora kuba mu bwami bw'isigabange hakurya mu bihe bidashira iyo byari bire icari cyo cyose byarabamarayika Imana icari cyo cyose byari we yabayeho byose bitarabaho amen ntimushobora kumubona we yabayeho byose bitarabaho kandi byaremwe nawe we mu murongo wa 17 kandi we yabayeho byose bitarabaho kandi muri we byose niho bifataniye nta wundi atari we ashobora gutuma ivyo byose bikora yoba ari Imana data Imana mpemu yera yoba abamarayika ubwami ububasha ubukuru icari cyo cyose byose bifataniye muri we niwe mutwe w'umubiri niwe shengero kandi niwe tanguriro niwe mfura mu kuva mu bapfuye ni ukuvuga ko azozura abo yaje gucungura kugira ngwabe agaheta muri byose kugira ngo abagaheta murazi ico bishaka kuvuga ibyubu hejuru na byose ari hejuru y'ibintu byose byigeze kuremwa mu marayika wese kiremwa cyose ikintu cyose kibaho ari hejuru y'ibintu byose iki ni igihe kikiremwa ashobora kuba arinde hejuru y'ibintu byose mu gutanga amahoro turabe akanyagato ya gusa kuko Imana yahimbawe nuko ukunengesera kwayo kose kuba muri we ukunengesera kw'ibintu byose ukunengesera kose kw'Imana ukunengesera kose kw'abamarayika ukunengesera kose kw'igihe ukunengesera kose kw'ibihe bidashira byose byaba muri we ivyo ni we yahimbawe no kumuha kuzuza byose nayo ari byo mwese ari byo mwijuru izanishije impore amaraso yo kumusaraba wiwe ngico cakiremwa gihambaye tuko turavuga imfura mu byaremwe n'Imana bo ibyo ishengero ntumbero yiwe nyene muri ibyo byose yari ishengero none gute winjira muri iri ishengero muri mpemu umwe twese ariho twabatirijwe ngo tube umubiri umwe ishengero umubiri wa Kristo ntibishobora kunanirwa
church, by one spirit we're all baptized into one body. The church, the body of Christ, it cannot fail
ubu nguko uko bigenda ubu mwitegereze ibigicapo gitoya gusa kiregeranya ngaha rero uyu muntu w'inyuma ni umubiri ibyo nivyo turaba ibyo tubona kandi hafize ahantu ha hatanu ho kwinjira mu rujya mubiri kandi umwana wari we wese yize ishure ry'intango nkanje ubwanje yomenya ko hari ingingo zitanu zigenzura umubiri kuraba guhonja kuyumvira kwimotereza no kumva atari ibyo ntishobora gukora ku mubiri ubwo nibwo buryo bwonyene ufise ku mubiri kuraba guhonja kuyumvira kwimotereza kumva urabiraba urabihonja urabyiyumva rero ivyo ni ibibi inyuma rero imbere y'ivyo hari impemu ico uba iyo ivukiye kwisi ni impemu z'ubuzima zihumekewe muri we ijya impemu ni kamere y'isi kuko nti yatanzwe n'Imana ariko yemewe n'Imana ubu murabitahura kuko umwana wese avukiye mu isi avukira mu cyaha asamigwa mu bigabo bitanywaza mu isi avuga ibinyoma ivyo nivyo rero urya muntu imbere hari ya ni umunyavyaha mu gutangura rero ariko rero ufise aho winjirira hatanu kandi aho winjirira hatanu sinzi namba shobora kuba dondagurira ubu igihe bwa mbere ndabize ni cyumviro agatima nama n'urukundo ugahitamwo oya agatima nama urukundo ukwibaza hari aho kwinjira hatanu kuri mpwemu ntushobora kuyumvira n'umubiri wawe utegerezwa kuyumvirana n'impwemu yawe ntushobora kugira agatima nama mu mubiri wawe nta bushobozi bwo mu kuyumvira na gatoya umubiri wawe ntabwo ufise rero utegerezwa kuyumvira n'impwemu yawe utegerezwa kwibaza ntushobora kwibaza no mubiri wawe kuko kwibaza ni kubona ni guhonja ni kuyumvira ni kwimotereza canke ni kumva ukwibaza ni byo ushobora gukora mu bwenge bwawe namba usinzire canke wagiye kandi umubiri wawe uri hariya wapfuye impwemu yawe iyo ushobora kwibaza hari ingingo zitanu zigenza urujya muntu w'imbere kandi rero ku muntu wa nyuma ari bwo bugingo hari urugingo rumwe gonyene rugenzura ivyo kandi ivyo n'ubwigenge ubwigenge bwo guhitamwo guhitamwo canke kwanka kandi ubu impano abantu iki gihe rero ntimwibagirire ubu kandi muzobona ico mpemu kimenyamenya ca mpemu yera icari ico murabona rero abantu bashobora kuba muri mpemu kandi bagatamba muri mpemu mavuze induru muri mpemu baja ku rusengero muri mpemu kandi bashobora neza na neza kugira mpemu w'Imana w'ukuri basizwe kuri iyo mpemu ariko yamara bakazimira kandi ndi neza buzuye mpemu mbi uko bashobora hamwe n'irya mpemu kubera itegereze neza ivyo niyo mpamvu toshobora kubwira urya mugore ko kwambara makabutura ari bibi ntushobora kumubwira ko kumwesha imishatsi yiware bibi yemwe imishatsi yawe ifaniki nivyo yemwe ibyagira ico bipfana kuri Samson murabona uwo ariwe wese azokwikongera ijambo rimwe kuri ibi canke agakura ku ijambo rimwe kuri ibi utegezwa kugira icishimikiza ahantu hanaka rero akarore ibyo ni kuba ndi umubatisti kandi mukaza maze mukambwira ntegerezwa kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo biri muri Bibiliya yemwe ikintu cya mbere mumenye no vuga nti nzobaza umwungere wanje kandi nkaja kumwungera avuga ati yo ivyo ni ibintu bya kera hariya urabona ego urabona twebwe aba batisti ngiye ivyo twizera yuko twotegereje kwibazwa mu mazina kwibizwa mu mazina y'ivyubahiro ya data umwana mpemu yera uko niko ishengero ryose ryabikoze kuva John Smith arishinga uko niko yakoze emwe ico nico cishimikizo cyanyuma cawe witondere ivyo urya muntu avuga nibite namba uri mu methodiste ukamirije ukaba ari bwo bwoko bwo mukoresha maze ukabwira yuko utegerezwa kwiba kuyibizwa murabona ico nshaka kuvuga usubira ku mwungere w'umu methodiste nuko azokwandika kandi abaze musenyeri namba naka na naka yaravuze ukuntu uko kubijyanye n'ibi ariko twebwe ishengero rya Methodiste twashinzwe haraci imyaka amajana atatu cankane mu Bwongereza na John Wesley na Whitefield n'abandi bose hariya na Asbury Twashizeho iki cyandiko dukurikira John Wesley yuko dutegerezwa kumwinjwa kw'amazi kuko ni ishusho y'inyuma gusa kandi twumvira yuko kumwinjiza amazi navyo ari byiza nka kujya nyene ko mu bundi buryo namba ukuri namba ishengero Methodist ari icishimikizo cawe cyanyuma ho niho utarenga namba uri umukatolika kandi ndakubarira ntibiri muri Bibiliya ibyo tu kutajya inyama ku minsi ya gatanu n'ibindi bintu byose nk'ibi kandi karisiya yera si agakate kuko ni impwemu n'ibindi kandi ugiye kumupati umugiye kumupatiri wa umupatiri avuga ati ngibi byandise neza mu cyandiko cyacu kandi namba ishengera ari cishimikizo cyawe cya nyuma nta gaciro ibyo umuntu uwo ari we wese avuga nico cishimikizo cyawe cya nyuma ewe mana fasha ibibi Ninyengetere kubwanje byose sivyo ijambo ry'Imana nico cishimikizo cyanyuma ico iryo jambo cyose rivuga nivyo rero uburyo bwonyene ngaha muri uru rugero woshobora kwigera uba ubwina muri uyu muntu mutoya kandi utegerezwa kuba waratoranijwe kuko wari kumwe n'Imana uri gice cy'Imana nari muri data byongeye nari muri sogokuru na sogokuru wa sogokuru mu rubuto nari muri bo kandi nari muri Kristo mwari muri Kristo imbere y'itanguriro y'isi yaje gucungura ubwiwa biwe bari muri we haleluya bana biwe bari muri we nti yigeze aza gukiza abana b'umugwanizi ntibazokwigira babimenya kandi ni inkerebutsi cyane mu byigwa byabo by'ubumenyi ku buryo muto kwigereranya nabo na gatoya ntimushobora guharira nabo ngo ubatsinde ariko ukubwo ukwizera murabishobora ubu ubumenyi ntibukeneye ukwizera na kumwe ubumenyi buremeza ibyo bari ko baravuga ntibabikeneye ukwizera na kumwe umupatiri umukatolika azokubwira ati rari gihe giheze ishengero katolika rihagaze rari gihe giheze rihagaze mu no guhamwa n'abapagani ishengero Methodist rivuga riti murabe ngahe gihe giheze Narabonye ishengero muvuga ibyerekeye ikimenyetso cy'indyadya ejo kwibarabara ndiko ndaza narabonye cyavuga gite ishengero rya Yesu Kristo ryashyizweho muri 33 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo nirifise n'imyaka ijana murabona iryo dini yo mana we nyigisho z'intumwa hafi yo kutagira na kimwe ni abasadukayo biki gihe nta mpwemu nta kandi ntushobora kubabwira ntushobora kubavugisha ntushobora guharira nabo kuko tuja kure y'ibyiyumviro ntitwishimikize ubwenge bwa cubwite ukwizera ntikwiyumvira namba ukwizera ku uravyizera bavuga bati uburaba hano murizera ko dutegerezwa gukora ibi bintu bya kera buhumvyi ivyo ariko birivuga uko sishobora gusigura ingene bishika ariko birashika Imana yavuze uko kubwibyo ntutegerezwa sinshobora kukubwira na kimwe kubivyerekeye ukwizera nti kubisigura mwami mwari mubizi ukwizera kurabyizera gusa Yesu yabwiye Nikodemo ishira hamwe mpuza amashengero yigiye ciwe yaje kuri we mwijora avuga ati mwigisha turazi yuko umwigisha avuye ku mana kuko atamuntu numwe ashobora gukura ibimenyetso nk'ibyo kora shiti mana itari kumwe nawe Yesu aramwishura ati nukuri nukuri ndakubwiye umuntu atavya we ubwa kabere nashobora kubona ubwami bw'Imana aramwishura ati je w'umutamana ushobora gusura munda ya mama mwavuka yavuze ati ko nababwiye iby'isi ntimwemeye none muzokwemera mute ni nababwiye iby'ijoro murabona rero yababwiye umunsi umwe ati shiti muriye mubere w'umwana w'umuntu mukanywa amaraso yiwe nta bugingo muvise muri mwebwe ntiyigeze abisegura izo ntumwa n'abandi bico gihe bari baratoranijwe ubugingo yarabezi yavuze ati abo data yampaye bose bazoza ikintu kimwe gusa mutegerezwe gukora ni gusa kumenyekanisha ijwi ryanje bararizi kuko intama zanje zumva ijwi ryanje kandi ijwi n'igijambo rivuzwe baragize uko biri kose ntibageragezwa kugaragaza icyo ari cyo cyose canke kubaza abasadukaye canke abafarisayo canke icyo ari cyo cyose kindi kivyerekeye ndabivuga baravyizera kuko intama zanje zumva ijwi ryanje kandi ni ijwi ry'Imana mu buryo bw'inyuguti kuko uko ni kuishurirwa kwa Yesu Kristo kose isezerano rishasha n'irya kera bishinzwe hamwe amena nivyo kuki muvuga muti aba ni abantu beza nico gituma baba kuko ikintu kimwe nkingi yabo ni shengero kandi ngaha muribuka kuwingo heze harahezindwe ni bangahe bari bari ngaha nyuma bumviriza ubutumwa kubasizwe bo mu gihe cyiherezo mwese ndibaza murabona ni abasizwe muhemu zabo zarasizwe muri uyu mugwi ugira kabiri rero uwo mugore wa mbere avuga oya nta twazi vishengero rivuga ico wari wewe savuga ni imbata y'incabwenge yara yiza amashure yisomboye arashobora kubesha umugabo wiwe hanyuma yiyumvire ko ari incabwenge mu gukora ivyo uyu yundi mugore agenda amenye impumye kandi ntabezi yo birababaje ariko iyo niyo shusho bibiri twereka rero araja gusenga birashoboka yuko umugore ari mwiza umugore yoshoboye abaye ubuzima bwiwe butunganye nta na kimwe kigwanye vy'Imana niyo izoba umucamanza w'ivyo sinzi sije ndumucamanza jewe nzobazwa gusa ivyo anyereka ivyo nivyo intumwa zavuze ziti tuvuga ivyo tuzi ivyo twumvise ivyo twabonye nivyo gusa nzobazwa nivyo gusa uzobazwa ariko rero urabona hamwe wofashe uwo mugore nyene agerereye hehe murabona yahindukiye gusa yarumvise atankeka ya kijiradi gihe cinshijwe y'Imana rya gumari vuga kenshi yemwe bo murabona arageze muri iki gikorane ngaha muri umugwi w'abantu amashengero yose ni imigwi y'abantu ibintu byose uko ni ukuri ni amazo yuburaro abantu bahuriramwe bakifatanya hanyuma aragera hanyene yemwe ivyo bimugwa neza gusa rero iyo umubwiye ivyo ategerezwa gukora ntashobora kumva ubimweretse muri bibiliya ntashobora kuvyiyumvira rero mwene data mukundwa canke mushiki wanjiri jambo rimwe canke abiri imbere yuko turangiza hasigaye incama kisa kwisa yo kurangiriza ku minota 15 rero ni murabe nshaka ko ndababaza ikintu ni kuki uwo mugore atobibona ni kuki adashobora mu gihe yabaye umusambanye mu buryo bw'umubiri ku mugabo wiwe nti yagigwa nikosa ntacafise yo tunganya aratunganye nkuko yarameze umunsi yavuse nta mugabo arigara mukora ko ubundi ko ndavuga byose hamwe nk'umugore w'ishengero aratunganye nkuko yavuze yemwe ko niko ishengero rimeze nkuko nya byavutse ariko nabumbanywe kugabitanya mu byaha niho mama yambyariye murabona ivyo nshaka kuvuga rero mubwire yuko ari bibi gukatimishatsi wiwe niko bibiri ivuga ni ko ni bibi ko yambara ibuzo butura niko bibinivuga arashobora kuvuga ati ubuhumbi kuki cishimikizo ciwe cyanyuma nikiringa muri wa muntu agira gatatu ubugingo bwaraturanijwe maze burungi kwa kuva ku mana ari kucishimikizo ciwe cyanyuma kiri mu idini ngaha iryo umuntu munaka yashinza kuye muri bimurabona ariko nimba ijambo ry'Imana riri muri ubwo bugingo buvuga buti amen narabibonye bwemeranya naryo abanga hakubwivyo umuntu yavyawe na muhemo w'Imana murabona uyu ngaha ni mubiri wanje w'inyama kandi ndiko ndavugira mu ishengero rivanze ariko ndiko ndavuga mu pastori wanyu nkamwe neso uyu ngaha ni umubiri nawo ni umunyantege nke utegerezwa umugore umwe ariko aragendagenda mu ibarabara muhungu munaka mu busore bwiwe afise imyaka 17, 20, 25, 30 atambuka agendagenda hariya nawe uyu mugore akiri mu buto araje yizungagiza ahantu hose umubiri wiwe agendesha ibirato biri hejuru birarenze imbere y'inyuma kandi kanzu nayigeranga hejuru y'amavi yiwe canke yambaye ikabutura murazi ko bibire yavuze ko yokoze ibyo murazi bibire yavuze yuko uko niko yakoze ukundi yobaye wanduye mbega mwarasomye ngaha mu kinyamakuru Readers Digest cuku kwezi yuko abagabo n'abagore b'iki gihe abakobwa bato yakubye imyaka 20 canke 25 baba bashikiriye igihe cyo guca imbyaro yuko ibica mu mpinduka y'ubuzima mu myaka y'ubusaza bijanye n'uburemye hagati y'imyaka 20 na 25 yari ku mirongo itatu n'itanu murunganwe gwanje murunganwe gwa mama wanje mugore ni yashika igihe cyo gucimbyara kugeza ashikanye imyaka 40 cyangwa 45 ni kuki biciye mu bumenyi n'ibifungurwa n'ibintu bivanzwe ivyo byononye umubiri wose w'umwana w'umuntu kugeza ducitse umugwi w'igikundiro cibo rero ni byiza nimba umubiri usanzwe wononekaye mbega karemanga ingo kubwenge muri uyo mubere usanzwe nikononekaye rero murabe mpwemu akurikiriye nivyo hazogera igihe mwizina ry'umwami aho abantu bazofatwa n'ubusazi byo kore birivuga uko ko bo bazokoma indoro n'urwa mu bintu bihambaye cyane kandi bifise mu mazo hateye ubwoba mu vyumviro byabo iradio n'ibindi biganiro byacu by'imbonesha kure birabikora hazoba ibintu nk'ubunyegeri buzogaragara ku isi buzoba bifise uburebure bw'ibiti 14 hazoba inyoni zoguruka mu isi ifise baba vizuburebure bw'imetero 6 to 8 kandi abantu babibonye bazokoma induru no gusemerera no kurira imbabazi ariko bizoba ari vya byago murindire gushika nigi nini gisha kurya kujya kugaru kugurugwa kwa bijya byago muraba ukuntu Mose yagize mu mubiri usanzwe atari muri mpeme gihe we yavuga ati Mose Imana yabwiye Mose tigenda uje hariya kumuhanuze wiwe torivo riterere hejuru mukire hanyuma uvuga uti ni kuhoraho agize imbaragasa ziraza ku isi nta mbaragasa zari zihari hatatebaganye batangura kubona ikintu kinaka cikwega ku giti bararaba hari ikindi kintu hanyuma y'umwanya mutoya zari zarundanya ahantu hahereha gushikaho atamuntu yashobora kuzijabuka zavuye hehe Imana umuremyi we arashobora kugira ibyo ashaka we ni nyene inganji we yashobora kugira inyo inyoni yari gushobora gushikira mababa yayo yari kuva ku ruhande rumwe wiri no kuronde we yavuze ati isazi nizize zifukisi yose nta sazi nimwe yari yihare mu gihugu ikintu cya mbere mwomenya isazi niho yayibara gicatsi kibisi itangura kuguruka hano hose ikintu cya mbere hari 8 canke 12 ikintu cya mbere mwomenya ntiwari gushobora kuzicamwo Imana umuremyi ishitse ijambo ryayo niho yaramvura inkoni yiwe ategetswe n'Imana avuga ati reka ibikere bize maze bifukise ibikere navyo biraza gushikaho birundana ibirundo ahantu hose haranuka birashoboka imetero 12 canke 13 kuja hejuru z'ibikere vyari mu kabati ka Farao vyari guhindukiza ishuka hari kuba ibikere 500 munsi iyo shuka munsi gitandara mu byo kujya aho baja hose hari bikere byavuye hehe Imana y'umuremyi niyo nyene ububasha ibyo ivuze yo irabikora nawe we yavuze ko hari kuba ibintu bifise mu maso ateye ubwoba kwesinzige zifise umushatsi nk'uw'abagore umushatsi muremure kubabaza abagore bamwe imishatsi yabo amenyo nka y'intambwe amahwa ku mirizo yazo nka skorupiyo bizoha abantu amezi murindire gusa gushika dushikira kugurugwa kwa zanzavya n'imimatanishije ishashara na ya mituragarondwe muzobona ibizoba yo mwene data wufumuja igosheni mu gihe hakiri umwanya wo kugenda igosheni ntiwite uwo waho uwo hanze raba hano hano hari umupfasoni muto atambuka ni fyere mu ibarabara hano hari umusore muto bikweze igisho giwe kuri we numunywanyi w'ishengero ni umupenekote ico icari cyo cyose ari ku kintu ca mbere mwomenya nta butegetsi yarafise azovuga tuhora hafise imishatsi inzinze umusore mwiza bitugu bigororotse bishoboka ko agerageza kubaho mu buzima bugororotse araza mutumbera nk'umuvuga butumwe ikintu ca mbere mwomenya ni kibi aha ibyifuzo by'umubiri ariko mwemu ni ari ndani arasizwe amavuta aramubwira ati ntubikore ntubikore ariko niki kigiye kuba ntazobifatira ko azofatwa n'umutego nuko bizogenda ikintu ca mbere mwomenya azogerageza gusohokana nawe yagirizwa gukora icaha cy'ubusambanye yamukora ko canke atamukora ko ariko umuhungu w'ukuri w'Imana yavutse bwa kabiri amen ntoshobora kubikora wenyene ntibyoshobokera cyane umugabo w'amaraso atukura ko arengana imbere y'umugore nkuriya ataki ntukibaye ariko iyo hari ikintu kinaka imbere uko ako kantu gato kavutse bwa kabiri aha naho uwo mugabo ashobora kuba yarakomye ndiwe urakavuga mu ndimi agasimba gatamba ikintu nk'ico cyose asizwe na mpemu yakoze ibimenyetso byose n'imitangaza Imana yavuze hariya ku bwa mpemu wayo Yesu yavuze ati benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami ntwavugishwa mu izina ryawe ntwase nda madaimoni mu izina ryawe yavuze ati mviraho mwankura izira mwe ibigabitanyu nkibi ikintu uzi gukora hanyuma ntugikore mviraho mwankura ibizira mwe sinigeze ndabamenya ariko ibwina muri uwo mugabo nambi yo nkingi ntoyi iri hari ubwo rubuto rw'Imana rwaratoranije kuvisi n'ijuru bitararemwa ico jika cyose rugumya ruri hariya kugira rugumyeho nibyo mpamvu uwo mugore yambara ikabutura afatwa nk'imara yacu kimwe nk'umugore akora ico kogwa murabona ntazi yuko iyo ari yo mpemu abimenya gute n'icishimikizo kiwe cya nyuma icishimikizo cya nyuma niki ni jambo rya nyuma icishimikizo cya nyuma ni amen ni herezo by'intambara yose icishimikizo nyuma cawe kandi nambi ishengero ryanyu ishengero panekote rikubwira yuko mishatsi miremire n'ibindi n'ubushikuze waronse ipine yo gusubiriza inyuma y'umutwe wawe n'ibindi bintu nk'ibyo mugabo ababwira ibyo arimo daimoni kuko ijambo ry'Imana rivuga riti ni giteye isoni k'umugore mwumushatsi azoba asuzuguye umutwe wiwe ntazoba yubaha umugabo wiwe kandi umugabo wiwe ari ishengero kandi ishengero ari Kristo ni umumaraya agahise w'ideni agenda amenya kandi ntabyaze amen amenya bibiliya ntiyavuze ati umugore nafuka umushatsi wiwe ntiyahawe umushatsi ngo awufuke umunsi umwe hakujya ku rubanza nagerageje kubatamiki muti no kugumya hamwe n'ibiganza byanje kandi mwaciye mwihuta kudahwa hagati mu ntoke zanyu Imana izobagiriza umunsi umwe uko ni kuhoraho agize ntibyabaye umugwi w'ubupfu si n'umutama yasaze uburyo bwose n'ivyo kubera n'ijambo ry'umwami kandi umukristo nyawe w'inkomoko azokorana n'urya muntu w'imbere irya mpemu yari hari ya kera ku itanguro nayo n'ijambo nk'uko yari ukunengesera kwa mwese wari we hari ya kera kuri Karuvariyo yari azi imbere y'igihe ko baye hariya yerekanye gusa ibyari bigiye gushika kandi mwari muri we mwapfanye nawe mwapfuye kubwishime bwanyu mwapfuye ku buryo bwanyu bwo gukora mwapfuye ku isi mwapfanye nawe Karuvariyo kandi mwazukanye nawe igihe yazukubwira kandi ku munsi ugira gatatu kandi kubera mwa vyemeye ubu mwicaye ahantu ho mu ijoro muri Kristo Yesu haleluya nguwo ni uwo muntu w'imbere uwo w'imbere waturi ijambo uko bigenda kose ntushobora kubizibira nizi vyo bintu haraheze imyaka myinshi umwana wanje muto yari ajyamye ngaha ari konfira umugore wanje ajyamye ngaha mu buruhukiro bamusize kandi yateguwe bampamagaye hariya kandi Sharon yari konfira ico ni kigeragezo kigoye ku tibindi nigeze guhura naco mu buzima bwanje nari mfise imyaka hafi 25 natambutse hari ya kandi Billy Paul ajyamye ari nga hafi gupfa muganga Sam yaraje yavuze ati Billy sinibaza ko tugiye gukiza Bill kandi yavuze ati ameze nabi cyane yavuze ati Billy numva mbabaye kubwawe yankikuje amaboko yiwe navuze nti muga nta nkomeze nsigaranye haheza amasaha biri naramu haiza masaha biri naramuhamagaye umwana wanje Sharon na mwirukanganye hari ya vuba yamubona asamba ntivyahagarara bamuzibuye urushinge mu rutigo mugongo baravumye bazana ikimenyetso mu kigawe igitugu nta bindi Nichiriye inzira gushika ku bitaro narahagaritse ikamyo yanje ishaje hariya hanyuma mvamwo maze ngenda ngana mu cumba ngujya Sam ashitse mu nyubako nini ya n'inkofero yiwe mu kiganza ciwari ya nkikuzo kuboko kuyavuga ati ngo tugende biri navuze nti na maki navuze nti ati yavuze ati ntushobora kumubona ati ari ku mpiro biri rero navuze nti oya Sam ntabe umwana wanje yavuze ati yego yavuze ati ntunamusa bibi aramutse abayeho ati yogira ingaruka yavuze ati yogumana ubumuga yogumana ingaruka yavyo buzima bwiwe bwose yavuze ati agwaye mugiga ntumwegere wotuma bira pfa ukoze ivyo navuze ni samnegerezwa kumubona yavuze ati ntushobora gukora ivyo beli na ndakubujije rero uraza ukuntu ndakubaha kandi uri umugenzi wanje n'ibindi byose yavuze ati kandi ndakwizeye Billy yavuze ati ariko ntuje kurujya mwana yavuze ati ni wabikora mugiga iri kumwe nawe murabona yavuze ati mu minota mike azoba yagiye kandi yavuze ati ushobora tuzomuhamba yambwiye ati b numva mbabaye guza kubwawe kandi yahamagaye yambwiye ya yahamagaye umuforomakazi kumpa ubwoko bunaka bw'umuti yavuze ati sinzi ukuntu uyu mugabo abasha guhagarara nahagaze ngaha gatoye yazanye umuti nicaranye mu nyubako nininya yavuze ati cara nuko umuforoma arawuzana avuga ati nywa mwene data Branham navuze nti urakoze ushire hasi gusa akanyagatoya ma amaze kugenda nka kujyana usheshe mu kintu baciramwo nasubije ikirahuri hasi nagumye hariya niyumviriye nti ewe mana nakoze iki uri imana nziza ni kuki wamuretse agapfa wa munsi mfasha ukuboko twiwe utuboko twiwe nkakujya naramwingiinga kubwiwe kuki wamureka akagenda hariho birira ryamye hariya ariko arapfa kandi nguye ariko arapfa nakoze iki mbarira ewe byiza nojana nabo gusa nuguru uyu umuryango kandi nta muforoma yarahari hariya ni yabije mu nzu yo hasi yahani imbere yuko bitaro byaguka aho hari imbere yuko bitaro bisanurwa nta misegetera ku madirisha hafi n'isazi ziri ku maso matoya yiwe yari afise igice cy'umusegetera w'ibintu niko tuvyita cyashizwe mu maso hiwe nirukanye isazi za mbe havuzwe yuko hari umucunguzi ziryamye hariya amaso yiwe matoya yari yabaye cyane ku buryo yari gube yafatanye nuko Satani aranyegera maze aravuga ati mbega wavuze yuko uri imana nziza navuze nti ego narabivuze mbega wavuze yuko akiza indwara none kuki so yapfiriye mu maboko yawe hariya hakujya kandi wewe umwita umunyavyaha usenga kubw'ubugingo bwiwe kuki umuvukanyi wawe yapfiriye maboko y'undi muvukanyi wawe hariya nawe uhagaze havugiga ubutumwa wigisha haraciye amayinga make yavuze ati none kuki ita kwishuye wavuze yuko agukunda kandi yagukishije nti yashobora kumbarira yuko atamana iriho kuko namaze kuyibona ariko yari kwarambarira yuko itanyitayeho yavuze ati ngujya umugore wawe ajyanye hariya abana bawe bazobayo vuba cyane so yarahambwe mwene so yarahambwe n'umugore wawe agiye kuzoturirwa rero ejo kandi nguyu undi mwana wawe ari kumfiro ni imana nziza ni ukiza indwara yavuze ati uri maramaza byakoze iki kuva byariko birakora iki nyuma rero kuri uyu muntu wa mbere yavuze ati rero raba urazi mu gihe wari ufise haraciye imyaka mike haraciye nk'ibiri canke itatu mbere yuko mwakira ibi wabonwa neza n'abantu bo muri mwebwe wari ubaye ubuzima bukeye bwiza umukobwa wese mu gisagara yashaka gusohokana nawe kuko bumva yuko bakeneye canke ari abagarariji no hagarara imbere y'uwari we wese muri bo sinigeze ntuka n'umwe nta kintu na kimwe nigeze mvuga yigenje nabi no mujana muhira kandi wari ukunzwe mu bantu ariko none ubu uri igiki umushikuzi w'umusenzi ibyo nivyo nari we murabona ko ibi ibintu bitanguye kugendera hamwe inyuma ukwibaza muri mwe mu kujana ibintu hamwe ibyo nivyo Satani kandi wavuze ko akize ndwara ego none uriko winginga kandi urira n'abantu bakubwira ko bitari byo ko wavuye gose mu murongo ishengero ryawe bwite ryarakwirukanye nk'ukubwibi ishengero ryawe bwite Baptiste hepfo hariya ryagushize hanze y'urugi kubera iyo mpamvu nyine ego so yarahambwe mwene wanyu yarahambwe umugore wawe ajyamye hariya kugira ngo ahambwe ngo uyu mwana wawe nko mu minota 15 gusa azoba yapfuye kandi akizindwa umubiri wawe bwite n'amaraso yawe ijambo rimwe rivuye kuri we ryo kiza ubuzima bw'uwo mwana akizindwara niko wavuze abantu bagerageje kukubwira muvuga butumwa yakubwiye yuko wataye umutwe gose ko wasaze gose ko wacise umusenza shikuza kandi wavuze ko agukunda yashobora kugukunda gute n'ukuntu yariri Yesu ukuri joro kurindi wisonzesheje kandi gihe kumuranga gihe wategerezwa gusenga kandi ngo ushobore kurira ku nkingi y'amatara ku kazi kandi yaramuretse apfa ari umunyavyaha mu maboko yiwe ukuntu umukenyezi wawe ukuntu yari umugore mwiza n'ukuntu wamukunda nyina wa Bill benshi muri mwebwe muribuka Hope mbega ukuntu yari umukobwa mwiza ukuntu wari unezerewe inzu yawe ntoya hejuru hariya n'amadolari nk'indwe canke umunani ibikoresho mwari mufise ariko yamara waramukunda kandi mwarakundana kandi mwaragenda mugasengera abandi kandi mu bishobisho byo mu mutwe barahaguruka bagatambuka maze bakavuga ko bakize ariko ubu umugore wawe bwite ngo uje yapfuye ubu no munsi ugira kabiri ubu ajyamye mu ishyirahamwe Scott na Combs bategura kandi bahamba abapfuye akize indwara n'umuhungu wawe mutoya ari ku mfiro Big Paul w'amezi 18 n'umukobwa wawe mutoya ku mezi 8 ajyanye ngaha ariko arapfa na mugiga kandi warasenze gusa maze Imana yugara ibitambara byo ku madirisha yavuze iti ceceka ntacyo nshaka kumenya ntacyo nshaka kumva nta na kimwe yaguteye umugongo ni Imana nziza iragukunda kandi umukobwa wese mwigeze kugendana umuhungu wese wigeze kwifatanya nawe abagenzi bawe beza gusumba abandi baraguhunze nk'umusenza shikuza ikintu cyose yambwira kwari ukuri ikintu cyose yovuga carumvikana neza murabona ngaha acho gihe nari hafi kuvuga nti rero jewe namba ari uko itegerezwa gukora rero sinzi yo sinzi yikorera neza mu gihe navuga ivyo hariho ikintu kinaka caje kivuya handi hantu hanaka imbere y'ibyina cavuze giti urinde ubwa mbere mwami we niwe yagabye kandi umwami niwe agaburushe murabona uwo ni urya muntu w'imbere ntiyicuza na gatoya nasubije amaso inyuma kandi niyumviriye nti nashitse ku isi gute navuye mu mugu w'imboregwa nashitse ngaha gute ninde yampaye ubuzima ninde yampaye ujya mwana umukenyezi wanje yaje avuye hehe umukenyezi wanje yaje avuye hehe navuze ni naho yonyica nzokwama ndamwizigira navuze ntimve ruhande satani nara mbitse ikiganza canje hejuru y'uyo mwana navuze nti Shalom mukunze ndakujyamika mu maboko ya nyoko wawe mu minota mikeya igihe abamarayika b'Imana baza kujana ariko umunsi umwe papa azokubona ubugira kandi sinzi uko bigiye kuba mukunze sinshobora kubikubwira mugiye nteye ibitugu idashaka no kukwiyumviriza yararitse umugore wanje arapfa kandi nari ndamufashe amaboko ndamurerera hanyuma dawe muri yajya amaboko yafiriye muri aya maboko nyene anyitegereza ntinyitegereza gufata imuhemu ziwe kandi narasenze cyane uko nshobora ni gute nari gusubira mu bantu kandi nigishe gukurikira ugukira kuve ku Mana ni gute nari kwigisha yuko ari Imana nziza kandi dawe mvyara yapfuye munyabyaha ni gute nari kubyigisha simbona ukuntu ariko ndazi yuko agororotse ijambo ry'Imana ntirizokwigira rinanirwa rizonesha uko biri kose hanyuma naratahuye yuko hari ikintu nyuma y'ivyo byiyumviro byose ikintu kinaka muri uko kwiyumvira kose ibintu byose nk'uko hari umuntu w'imbere yaganza muri uwo mwanya nta kintu nta kindi kintu cyari kubikora icyumvira cyari cyo cyose ibintu byose byogaragajwe ibintu byose byoshoboye kwerekana yuko byari byaheze yamara nta nari ihenda ariko icambo y'Imana byari byarasezeranijwe kuva isi n'iremwa itararemwa ryagumije ibyina numvise umuyaga mukeyuza mu nyubako impemu yiwe yari igiye guhura n'Imana mwene data mushikanje reka ndababwira icyo kintu cyonyine ntugerageze kurirondera insiguro ntugerageze kurigirira imishatsi miremire ngo ni kubera nabivuze ntugerageze gukora ibi bintu gusa mu mubiri wawe ntugerageze kubikora nko kwigana gusa ariko rindera mu nyonga z'umwami kugeza ikintu kinaka kibwina muri wewe benshi muri mwebwe bumvira yuko kubera mufite imishatsi miremire ibyo bisigura ko muzokwinjira mu ijuru si byo bisigura benshi muri bo biyumvira kubera ko ari umugore mwiza yisoneye uzoja ntibisobanura ibyo benshi muri bo biyumvira kubwo amasengesho yabo kandi boni abanywanyi biyi niga migwi hambaye kandi abahinga bahambaye mu by'Imana ibyo ntibisigura ibyo murabona benshi bibaza kubera bavugwa mu ndimi ko bavuze muhemu yera si ico bisigura naho muhemu yera avugira mu ndimi ariko kugeza uyo muhemu yera ukuri w'inkomoka azohwana n'ijambo ryose namba iyo muhemu yera muri mwebwe atuma muvuga mu ndimi yitegereza inyuma hanyuma ntiyemeranye n'ijambo ni muhemu mbi rero murabona bitegerezwa kuva ibwina ari ryo jambo kuva mu ntango yo kuremwa kw'Imana igihe Imana yatangura kurema ibintu bituma abaho urabona watanguriye hariya nk'urubuto hanyuma bigushikana ahuri ubu kandi rero mwese mwari muri Kristo hanyuma igihe Kristo yapfuye kugira abacungure mwese kandi muragace k'ijambo ryiwe hanyuma ni gute bibiliya yose ibwirizwa kuba ibwirizwa kurindi n'umurongo kuwundi hame tumwe ahandi utonde nta kavunji na kamwe kazotakara ni gute mwisi mushobora guhakana ijambo canka gace kajyo mu gihe muri igice cy'iryo jambo Imana ibahezagire ubu umwanya wanje urarangiye sinshaka kubikora kubagumya umwanya munene mumbabarire kubatevya sinicuze ibyo navuze tugeze neza na neza kuherezo gikintu kinaka bageze mwese ngandi baza muri abanywanyi bishengero ngaha singendagenda ku mwanya ngo mbone ukungene abanywanyi hari abameze nibaza ko mwese muraza ngaha ibihe byose ehe ndababwira ikintu cashitse mbega mura mbangira mvuge iyindi minota 6 mbega uyo ni umushinga ntaya Revera O Walker kuva Oregon yari ari ngaha kurujya muhungu narindi ngaha hoba hari umuntu afite cyo kibi abizi ko cari kintu gihambaye gitatawuritse namanutse ndaza ngaha hariho abantu benshi cyane imbere nariko nari mfise imibonano myinshi kandi buri umwe muri yo twarubereye umuhungu wabo bana uburongo baba mboregwa n'ibintu bitandukanye n'ibintu gusa byari bibereye umwe wese muri bo yategerezwa kubonwa sinshobora kugira ibyo bintu byose kandi ndabaragije Imana no kubarambika ku biganza mu masengesho navuze nti ewe Imana sinshobora gukora ikintu bashishye bishikire mwami wewe urazi ko bikora ndasengera umwe wese biri yampamagaye kandi nanje narinjye na mwene data banks yavuze ati papa nimba wewe rero ndabasabye murabe ndabona abantu bagendesha imodoka hari ikindi gihe kubarabara ritoya baraba imbere kandi ndabitegereza hanyuma narabazungagirishije kuboko nk'uko nabo hafi barahindukiye imitwe yabo sinshaka mukore ivyo hijya yeje igihe bariko barongereza umunini hari ya ahantu hari yitaxoni kugira mbe hari ya mwene data Tony yari afise ahantu hari ya yashaka kungurishiriza ku giciro kiri hafi inshuro zitatu canke zine co ngaha gushikaho yashaka gutanga amadolari 400,000 we ubwiwe ariko ukuntu uko nyene ushobora gushika hariya umutaramyi yari ahagaze hariya muntu munini yacariye mu nyinyongere hariya ariko uwo ari we wese bano bantu baha hariya utegereza kuba ufisi ikete riguha uburenganzira niho uno muteramyi akaguhamagara kuraba nimba ari byiza ko binjira. Navuze nti washobora kuyumvira jewe bene data na bashiki banje beza kundaba aha babashaka kuba kumpa ukuboko no kunzengera imihezagiro y'Imana ushobora kunyimvira ko jewe nishira jenyene hajya ton. Aravuga ati rero wewe navuze nti ton ukuntu ishengero nabo bose babuza abantu ntibaze hafi. Navuze nti ibyo ni kubera abantu bafise ibyo bashaka jewe nkore. Bo bavuga bati rero umwami yambwiye haleluya jewe nzoguma ahanyene. Imana ishimwe umwami yambwiye utegereza kugira igikorane ngaha muri uno mugu wacu. Yego mugenzi Imana ishimwe Imana yambwiye ibyo namba utobikora mwene data Branham vyukuri wasubiye nyuma jewe hari imbere gerageza kwiga murabona hanyuma abantu benshi beza ananirwa kuza kubera icyo kintu. Gusa ni nk'umuntu agenda guhiga ngaha hanze mu murima, umurimyi aravuga ati kazi urashobora guhiga hanyuma wewe urinjira hari ukarasa imwe mu nka ziwe ari urukwavu rwirutse muri izo nka nawe urarasa urusasa urwo rukwavu uko biri kose. Urira ku ruhome aho kuja ku nkingi uduge nk'umugabo nyezina ategerezwa kugira uriye uruhome hanyuma uraruvunye nk'uko murabona niho we avuga ati ndugara hano hantu ntaco ndamunenga na gatoya. Rero akoreki we azibiri umuhigi akerebutse cyane niko bimeze igihe cyose ababi nibo bazibira beza kuronka ikibanza cyiza igihe cyose. Ego na ariko abantu ni ibihumbi byabo barakeneye by'ukuri kandi ni abantu beza abantu bakundana buzu ubuntu bw'Imana. Rero turafise kino kintu kuno hano binjiye nk'uko ntidushaka ikintu cyari cyo ariko no muntu yaje biri yavuze ati ngo nyarukada aho yavuze ati hari umupfasoni Wardorf ari ngaha n'abandi bantu hari umuntu ari kumfiro no kubabona ubunyene. Rero narinjiye nzani iruka ngaha kandi shitse ngaha bavuze bati nta muntu ari ngaha kiretse mugaba sinziriye ku ruhande hariya ajyamira urubavu ku musego iminsi yose iruhande y'inzo. Bavuze bati yifuza ko umusengera navuze nti ni byiza navuze nti ndamwinjiza narinjiye. Hariho ndibaza ikadlak rero ubwoko bw'imodoka nini nari nshyitse hanyuma uwo mugabo aravuga ati n'amahoro ntiyaranze kandi narinjiye. Hanyuma mushiki wacu Wardorf yigorewe nawe yarinjiye murazi byiwe ibyo sivyo raba yari afise kanseri yari yarapfiriye mu rongo w'abasengerwa nk'isaha imbere y'uko nshika hanari. Umuganga wiwe yaraje arerekana hari haheze imyaka 18 ibyo kanseri y'umutima. Murabona none raba n'uyu munsi aracyariho ubu aba muri Arkansas kandi icyo gihe yabaye Phoenix yavuze ati mwene data wiri sinashaka kuza uku yamara aravuga ati sinari mvise ahantu ho kuba. Mabuze uyu mugore yari agiye gupfa yo mwene data wiri yavuze ati nari nifuje kuza nkuzaniye agakemanyi gato ya mu maboko mwene data wiri yavuze ati yamara sinoshobe kubikora ariko narasize ubwo bwoko bw'iyo cyo byamwa mu maboko mu makopo yo igihe ninjiraho hanyuma nkabona utwo dukopo tw'ivyo byamwa byari byageretswaho byasa nk'ibihambaye ku bwaje nkabirya. Murabona uwo mugore mutakuze ari mu myaka 70 navuze nti mushiki wacu hati sinshobora kuvuga oya. Yesu yabonye uwo mufakazi ashyiramo ibiceri bitatu kandi amureka wenyine. Murabona oya Imana izomuhemba ku bw'ivyo. Ego rero umwami yarakijije uwo mugore yamukije ivyo yarafise vyose yarahishuriye umwungere ico uyo mugore yarafise mu mutwe wiwe ico yara gutegerezwa gukora n'ikindi kandi yo bose basohotse hanze bavuze induru. Hanyuma Billy yarinjiye yiruka yavuga ati papa wa mugabo yagiye sinshobora navuze nti ninde ari hariya mu modoka yo yavuze ati umuntu umwe yamanutse avuye Orego yavuze ko yagize ubwoko bw'indoto rero namubwiye nti sino guha ibyizigiro bitari byo hari hamajana atatu ngaha barindiriye ubo kandi yavuze ati rero namubwiye nti andika gusa iyo ndoto yavuze ati mfise umurundo wazo ngaha ureha uko vyari vyo vyose rero na yongeye gusa kuri uwo navuze nti mwinjize muhe iminota itanu yemwe ubwo nyene uwo mugabo yinjiye iminota itanu yavuze ati ndi Revera Walker niyumvira ko izina ryiwe yari Ovan Oregon niyumvira ko yari uwo murindiri dini sindabizi preseptoriano presentaranye ikintu kinaka yavuze ati nahuye nawe haheze nk'imyaka mirongo ibiri nari namanutse kuri Grand Pass aho wa si Grand Pass ariko nibagiye izina ryaho hariya ati mu gihugu cyose byari nko mu masomo ngaye ibinyamakuru byose buri gitondo yavuze ati bose bari babeze yavuze ati sinshobora no gushika kunyubakwa aho waruri ariko narakubonye uduga yo kandi umunsi umwe kwibarabara narakwegereye yavuze ati hari abagabo bane canke batanu bagukikuje kandi naragukoze mu ntoke kandi nakubwiye ko ndi mwene data Walker na nawe warambwiye ko uriwe yavuze ati twavuganye amajambo make hanyuma rero abagabo bane ni batatu canke bane bari kumwe nawe barakujanye gusa yavuze ati sinari muguke mu bakunegura kandi sinari ku ruhande rwabo yavuze ati sinatawura gusa yavuze ati byagenze ku myaka myinshi hanyuma heze igihe ati ndi umuntu yambwiye kuza kumviriza amabanda amwe haraheze nk'imyaka itatu rero yavuze ati uwo muntu yavuze amabande kandi igihe yabikora yavuze ati namwumvise avuga kandi yavuze ati uyu muntu yizera ko wari umuhanuzi navuze nabwiye uwo mugabo nti sinzi ibyerekeye ibyo bintu byo shoboka kubyonzi byose rero yavuze ati hanyumundi mugabo yimukiye mu gisagara cacu yari afise igikorane kandi twarahuye rero yavuze ati ndi umuhanuzi w'Imana w'iki gihe yavuze ati nibangahe muri mwebwe abantu muri hariya ibyo byose yavuze ati numvise umuntu ngayumviriza amabanda avuga ati William Branham hariya mu buseruko ni umuhanuzi w'iki gihe n'ibintu nk'ivyo yavuze ati uyu muntu sinja kuvuga izina ryiwe kuko ntivyumvikana neza ngaha murabona kandi yavuze ati ndazi William Branham ati ariko n'umunyakinyoma gose mu nyigisho yiwe yavuze ati si umupentekote ntizeye ikimenyamenya cya mbere kandi yavuze ati ikindi kintu avuga ko hariho abahanuzi bakuru n'abahanuzi batoya nta kintu nk'icyo kibaho yavuze ati uri umuhanuzi cyangwa uri umuhanuzi kandi nta kindi yavuze ati yemwe mushinga ntahe ndi sinahahaririye nawe kuri ivyo navuze gusa ko numvise uyu muntu avuga ko uyu muntu William Branham kandi yuko uyu muntu yavuga ko yari umuhanuzi yavuze ati nibajije gusa bangahe bari bahari yavuze ati ariko ndashaka ko umenye ibindi umuhanuzi w'iki gihe yavuze ati none uri we yavuze ati umwami aguheza kandi abane nawe yarabandanije ntiyigeze abyitaho kandi yavuga ko yari yatanguye muri bene data rukurikirane rw'ibikorane bitatu canke bine kandi yagiye ku iposita avuga ati ntimurungika makete yanje muyagumye gushikaho nzogarukira mu minsi ine canke itanu bavuze bati ni byiza cyane bashyize ko akandiko gatoya ko kutayahindura yaramanutse maze ajya kuraba umukobwa wiwe kandi ari ku nzira agenda yahagaze ku ijengero kandi yagize kiriya gikorane cyo mu ijoro bukeye yavuze ko byashyize ako kanya yumvira ati genda urondera makete ari ku iposita kandi igihe yajyayo hari ikete ryari ryarungitswe n'iposita kandi ryari ryagiye ku mukobwa we yari yarirungitse hariya mu bubiko bw'iposita rero yaragihuguruye kandi yavuze ko yari umugabo mushinga ntaye Hyder Brent w'umugenzi wanje kandi yari mu bavuza amabande yavuze ko umushinga ntaye Hyder Brent yumvise ijambo rivuye kwa Roy Borders kandi uwo niwe umubatunganya ibikorane murabizi ko naringi ngiye kugira urukurikirane rw'ibikorane ngaha kuva ku igenekerezo rya 28 gushika ku igenekerezo rya mbere ko yo garuka maze yakira urubwiwe yavuze ati ehera abangaha aho bo bantu bagerageza kunsunika mu bintu nkabijya murabona kandi yaciye ategerera yugeta aho bati micafu maze asubira kugenda murabona kujya yasubiye kugenda maze agira kijya gikora ne rijya joro kandi bukeye rero yatangwe gufata umutima wiwe ari hajya nyene mu biro yavuze ati mushinga na Abraham ndatawuye ko ntegerezwa guhagarara imbere y'Imana yavuze ati sinzi namba nari nsinzire canke ivyashitse yavuze ati naronse ngiye kuvuga ko nari nsinzire maze ndarote yavuze ati niyumviriye ku mungu wanje mu isoko y'injiki kanza ciwe mu mfuko yavuze ati igihe yabikora wari mu uko wa mapome yose yicaye ameneka yavuze ati igihe nagiye kuyatora yose yari amapome y'ibara gicatsi gitoto kandi yari yasemuwe yavuze ati nayatora ndayasubiza mu mfuko yavuze ati amwe muri yo yari yatembagaye yari yamanutse atembagara ku buryo nagerageje kuja kuyarondera no munsi ku byatsi yavuze ati yari yatembagariye munsi y'inzitiro zugajwe n'umunyororo kandi hari ibarabara rinini yajyaca hariya narabye inyuma mu buseruko kandi yavuze ati kandi umunyororo wari uziritswe ku ibuye rinini hariya mu buseruko rero na ubiye hariya niyumvira ko noshobora uwo munyororo kanyuma nkajabuka maze nkaja gutora amapome uwo muntu yavuze ati natanguye kubokora uwo munyororo yavuze ati juryanyiganyije isi yose yavuze ati isi yaranyiganyije kuva munsi y'ibirenge byanje kandi yavuze ati imaze kureka kunyiganyiga numvise ijwi kandi yavuze ati mwene data Branham ryarijwe ryawe ati narabimenye hariho ikintu kinaka cabivuze yavuze ati ryavuze rite nzosubira ngendere muri iriya nzira yavuze ati natangwe kuraba hejuru y'igitandara gutya kane naravye kure kurenga ibicu kandi hariya hejuru mpagaze ku gitandara cava mu buseruko kigashika mu burengero mu ishusho ya piramide gisomwe gutya nagarutse nga mu buseruko kandi navuze wari hariya ku ifaransi nk'iyo ntarigera kubona mu buzima bwanjye ifaransi nini ya yera yo muringa muremure wera wenena hasi kandi yavuze ati wari wambaye umutware w'abahindi hamwe n'ivyo abahindi bakoresha yose yavuze ati hamwe n'umwambaro umugikiriza imitako ku maboko n'ibintu byemewe na iruhande gute yavuze ati wari wataretse ibiganza byawe gute kandi yavuze ati iyo Faransi yari iri hariya nk'Ifaransi y'igisirikare yatambuka ifise ingendo y'umutware gute yajewe nagumye hamwe kandi navuze nti wakweze imigozi igendesha Ifaransi maze uja mu burengero yavuze ati narabye hepfo hariya rero narabanya bwenge benshi cyane hanyuma igitondo gikurikira aho hari kuwa gatandatu mu gitondo gikurikira nigishije ku banyabwenge murabizi ko ari abasatani hama yavuze ati hari abanyabwenge basuka ibintu mu turingoti kandi bakabivanga yavuze ati wahagarise Ifaransi uduza ibiganza ubugira kandi hanyuma urasemerera uti nzoca muri iyi nzira ubugira kandi yavuze ati isi yose yaranyiganyije abo bantu baranyiganyijwe yavuze ati buburuye amaso bararabana nk'uku hanyuma buburuye amaso kuri wewe badugije ibitugu byabo gusa babandanya ubushakashatsi bw'ubunyabwenge bwabo yavuze ati wewe watangwe kugenda werekeza mu burengero kandi igihe ivyo vyakogwa yavuze ati nabonye uwo muntu yita ubwite umuhanuzi murabizi yavuze ati yaje ari ku ifarasi barayivanze hamwe igera n'igirabura hama yavuze ati yashitse nyuma y'iyo Faransi nene yavuze ati hari yavuze ko hejuru y'imicu yavuze ati kandi inzira ntiyari yagutse nk'uku kandi yavuze ati iyo Faransi gusa yaratambuka umuyaga ugahuta ugahuha amababa n'ibintu byose ku mpuzu zanyu kandi yavuze ati hanyuma mugara n'umurizo by'Ifaransi yawe bireremba mu muyaga Umurongo zakomeye ifaransi nini yera yagendera ku murongo hanyuma yavuze hanyuma ati uyu muntu ashitse inyuma yawe asa n'umuntu nto muri Canada kandi uwo muntu aba muri Canada yavuze ati yaragarutse hanyuma yafashe ifaransi yiwe nto yagerageza kugwisha ifaransi yawe nini yizungurukana impande n'impande ngo ikubite kuma figo yayo ndiyavuze ati ntiyigeze itirimutsa iyo faransi nene yabandanije kugenda yavuze ati rero ubwo nyene yavuze wa zungurutse impande n'impande bwari ubwa gatatu uvuze ariko bwari ubwa kabiri uvuze uti nzoca kandi yavuze ati ntiwavuze nk'uko wahora uvuga watanga itegeko yavuze ati warahindukiye hanyuma uhamagara umuntu mu izina yiwe hanyuma uvuga uti manuka urazi ko nta muntu n'umwe ashobora guca muri iyi nzira atari Imana yamutegetse kubikora manuka kandi yavuze ati uwo mugabo yarahindukiye hanyuma yavuze ati uwo mugore uwo mugabo yaranyandikiye makete kandi yavuze ati kuma inga y'ifaransi yiwe iryo bara ryirabura rivanze n'inyiganyega yavuze ati ku mafinga y'ifaransi yiwe zina ryiwe ryari ryanditse umukono wiwe neza na neza nkoma kete yiwe kandi yigizemo yagiye mu buraruko yavuze ati rero mubandanije inzira yawe iyo faransi nini yasubiye inyuma kure rwose mu burengera aho nshobora yavuze ati wari uhagaze hanyuma uduze ibiganza nk'uko hanyuma urakurira yavuze ati mwene data Branham kubona ijya faransi ihagaze hari ikofero nini byose by'intambara n'ikintu cyose nk'icyo kandi yavuga ati umwambaro bugikiriza n'ikintu cyose gikayangana yavuze ati wagumije ibiganza hejuru umwanya mutoya hanyuma waravye ko bugira kandi ufata imigozi y'ifaransi uvuga uti nzosubira guca muri iyi nzira yavuze ati isi yose yanyiganyije mu ruhande nzosa nk'uku kandi yavuze ati nta buzima bwari bukiri muri jewe naguye gusa iruhande y'urutare rero nca ndikangura yavuze ati ibyo bisigura iki gamushinga nta yavuze ati ntabyunze igito gikurikira Junior Jackson Meronsi byerekeye piramide murabizi igihe najya mu burengero mbega ibyo murabyibuka yarampamagaye ukwezi cyangwa amezi abiri mbere y'ibyo yari afise indoto imurumbarumbamwo yategerezwa kumbwira kandi navuze nti Bere hari nk'ahantu nk'abantu 20 bahagaze aho hanze yambwiye ati hari Junior Jackson hajya yavuze ko ashaka kukubwira iyo ndoto navuze nti mwinjize gusa nko mu minota 5 yinjiranye n'umugore wiwe w'igishinga ntahe niko yavuze ati naronze mwene data Branham ko nari nagiye gutembera n'umugore wanje hama yavuze ati naravye mu busero kwa nyuma mbona ikintu kinaka gisa na kaburungu nka kimwe muri vya bisahani biguruka murabona isi ntishobora kumenya ibyo ari byo murabizi uko biri twebwe turazi ibyo ari byo murabona twebwe turazi ko ari abamarayika batohoze burubanza murabona kandi ingene muri Pentagon naho sivyerekeye ingene babibona bimanuka n'ubwenge bwabo ingene bishobora kugenda nk'umuravyo kandi vyagiye bisiga ivyo bafise vyose murabona ntibashobora gutaha ibyari byo murabona bareke biyumvira ibyari byo bose bashaka bavyita bisahani biguruka canke ibyari byo byose ntavyo bazi murabona yavuze ati kandi narakibona kiza kane naracihweje kandi cari cyo cyose yari umuntu ku ifaransi kandi yavuze ati yaje no muvuduko umuravyo yavuze ati namubonye ashikira imbere yanje rero narahagaritse imodoka yanje simbira hanze igihe nakora ibyo yavuze ati imodoka ifaransi yari ihagaze ku ibarabara ifaransi nini yera y'igisoda yatambuka neza n'ijambo ry'ukuri ritambuka neza yavuze ati hari umugabo yari yicaye hari ati yari yambaye imyambaro y'abantu b'iburengero si imwe yabo ya cowboy ariko ati yasa n'umukuru w'abacungera amashamba canke ikintu nk'icyo murabona ububasha bwiwe bwose bw'ubukuru kuva iburengero abahindi kubahindi hejuru y'abacungera amashamba murabona hanyuma yavuze ati uwo mugabo yari yakuye inkofero yiwe kandi yarari impande hanyuma yavuze ati giye yahindukira nkumbure ati yari wewe mwene data Branham ati ntiwigeze uvuga nk'uko wavuze uti Junior namuhamagaye inshuro zitatu hanyuma wavuze uti nzokubwira icyo gukora hanyuma ati hanyuma wakwezwe imigozi y'iyo Faransi wasimbye nka gatatu hanyuma uduga mu kirere hanyuma wagiye werekeza mu burengero yavuze ati hinge gatoya hahindukiye ehe haji Faransi ntoya kurute ya yindi y'ubwoko bumwe ariko ntoya kurusha hanyuma ihagarara yavuze ati naratambutse ndavuga ntegerezwa kuba yari yanditse igaruke aho ndi ati narayuriye junior yarayigendesheje gatoya nawe yavuze ati uraze kungeneye amatandiko yawe agukuye mwene data Branham inyuma yo guhonyora ko nibende ati niyumviriye nti yewe iki kirankwiye neza rero nakweza imigozi kuva mu kirere ati nakweza imigozi ndayihagarika ndayihindukiriza hanyuma ndagaruka murabona igihe nsubiye inyuma ati nahagarise Ifaransi ndururuka ndavuga n'umugore Ifaransi yari yagiye hanyuma hijya yejo ahise haheze iminsi itatu haje Leo Mercier yaje azananye na ya ndoto nyina tazi kintu na kimwe ku byerekeye agerageza kubangurira ishuri nini ya yera y'Ifaransi ku ngore yirabura kandi ntizoshoboye kubikora yararengerewe kandi yuko naduze hariya mvuga nti Leo hanyuma ndamubwira ibyo nakoze sishaka kubibwira aha murabona ariko namubwiye ibyo nakoze ati mbega ntubona rero kumenya ibi sinanzi yuko Ed Dalton yari afise umukwe kandi uwo mukwe yari afise imbwa yitwa uko uzomenya Leo yuko wariko urarota uriko ariko ninavyuka uvyibuke hanyuma yavuze ati sinigeze numva itegeko nk'iryo aho muri ico gihe nyene Roy Robertson yinjiye avuga ati mwene data Branham muribuka hari imbere yuko usohoka mu rusengero bwa mbere nakubonye wicaye nko muri Palestina twese hamwe ugwego n'ibindi twari twicaye nko mu mazimano y'umwami hanyuma aravuga hanyuma ntiyarazi neza ibyo yavuga ati igicu cera cara manutse kirakufuka kiragutwara nibangahe bibuka indoto ya mwene data Roy hanyuma yavuze ati gicu cera caragutwaye hanyuma waragiye naciye mu mabarabara ndira nko minduru igihe nasohotse ngaha hanyuma uwo muntu afise ukuboko kumugaye nkuko yarameze ariko asoma ibi yatereye hasi ikibando hanyuma acatangura kurira igihe yabonye nduga mvaho sinamubonye rero yarambwiye iyo ndoto hanyuma yaravuze ati kandi ariko aregeranya ivyatsi hanyuma waragiye ati naciye mu mabarabara ahantu hose ngerageza kukubona sinashobora kukubona ahantu na hamwe nareko ndasemerera yo mwene data Branham ntugenda ati igicu cera caje kiragutwikira kigutwara kure yacu kure mu burengero aho ni imbere ya piramide canke ikintu cyarico cyose ati cagutwaye amajana mu burengero hanyuma narasemereye nja mu mabarabara yavuze ati nyuma yakanya gato ngiye maze nicara ku meza hanyuma nitegereza hariya hejuru ku mutwe w'iyo meza hanyuma ati nashobora gusa kukubona wese wari nka sherege ati wari uhagaze hariya hanyuma ati wahavuga nyububasha nta gukekena yakware mwati n'umuntu wese yatahuye neza ibyo wavuze yo mwene data mushiki wanje ubu umwe wese aratahura ndazi ico bisigura murabona gusaraba umira kuri Kristo reka ubu ndababwira kuri ibi nk'umvuga butumwa w'ubutumwa bwiza bwebe ntimwakiriye ubusazi bwose ntimwiyumvira icyari cyo cyose guma neza gushika ubumbwina bw'ubwina bushize inanga mu ijambo gushika ube umukristo neza kuko icyari cyo kintu cyonyine kigiye nk'uko turi mu gihe cy'ubuzimire bwenshi tutigeze tubamwo kugira ngo mazimize n'abatoranijwe n'ibyashoboka kuko barasizwe bashobora gukora ikintu cyose nk'ahandi tunganya ubuzima bwawe riha madeni yanyu Yesu yavuze ati ntihagire uwo mugirira umwenda ubu ndashaka kuvuga nk'amahera y'inzu n'ibindi utegerezwa kubigira kura ibintu byose mu biganza byawe shira ikintu cyose ku rutonde itegure mwitegure mwibuke mu izina ry'umwami ikintu kinaka kiri hafi gushika ngiye mu misozi inondwe atari kubera guhiga canke intezi atankeka ndakunda guhiginza ariko ngiye hariya kubwiyo mvo mvuga nti ewe mana sinzi inzira nofata kandi sinshaka gushibimfasha munsengere murabikora nzoba ndiko ndabasengera ndizera kubyimbabazi z'Imana yuko nzohurira n'umwe wese muri mwebwe duhurire mu gihugu cyiza cyane gusumba kino hano natwe twaje ngaha kubera iki turiko dukora iki twoba twaje ngaha gukina umukino twaje ngaha guhura nko mu nzu y'uburaro ni Kristo ntashobora kuza gushika ishengero ritunganye neza cyane we araturindire ndizera turi mu gihe cy'anyuma rabe hariya hariya muri California raba burya bubisha raba abo bantu 19 bishwe amacakubira shingiye ku bwoko mbega sinababwiye nta mwanya muremure uracahari ngaha yuko Martin Luther King yari kurongorera abantu biwe mu bwicanyi butagira izina ni bangahe bibuka ico kintu sabo bantu birabura nabo barongozi bashiramwo Sukuvanga na macakubiri n'ikindi cyose bashaka kwita ibyo ni satani uko ni ukuri si kubazungu abirabure ari abanaba bose ni satani ubwenge bw'abantu no kugereranya kw'abantu byarononekaye nta byizigiro bikiriho birarenge ibyizigiro ico kintu cyose ni gisebe cavanzwe ubwenge bw'umuntu ntibushobora guhitamwo sindi umunyapolitike sindi umudemokrate cyangwa umurepublika bose baranduye jewe ndi ubwami ndi ubwami bumwe kandi ubwo ni bwa bwami bwa Yesu Kristo ibyo ni byose ariko ni gute mwinsi mwigeze kubona umugwi w'ibintu ataco bimaze nk'ivyo duvise hari ubu nka wa wundi wabo muri Texas duvise hari yakuki bavuga bati icari cyo cyose abantu bashaka nimba bashaka komunisme tuzaba komunisme nimba bashaka kujya hamwe tuzobaha kujya hamwe bashaka amacakubiri tuzobaha icyari cyo cyose umuntu ari hehe ewe mana ibi ni nka arutari mugabo umwe ari hehe mugabo nyamugabo ahagarara ibyo yizera bari hehe abagore bahagararira ibyo bizeye riri hehe ishengero rihagarara ico yizeye nta mwanya mfite uyu mutima utankwiriye unanigwa yumvikana umugore ni umugore ese yobo umupfasoni nimba umugabo ari umugabo rero abe umugabo nimba wewe uri umukuru w'igihugu bari hehe ba John Quincy Adams bari hehe ba Abraham Lincoln bacu abantu bumira kwibanga ari he Patrick Henry wacu aravuga ati mpa umwidegembyo canke unyice ari hehe umuntu ahagararira ukuri ari hehe umuntu adatinya kuvuga ku mugaragaro ntacho bitwaye nambi si yose mwanka avuga ukuri no kwemangira mazaga akagufi ari hehe Arnaud von Winkelried wacu ubugira kandi no munsi ari hehe umuntu yarezwe neza ari hehe umuntu afite umutima bose ni magoyigoyi cyane canke kandi bavanganye cyane ntibizaho bageze mana shoboza mpagarara inyigisho z'umuntu umwe nimba ari umukozi w'Imana ijambo rya Yesu Kristo kuko ijuru n'isi bizorangira ariko ntirizokwigera rinanigwa kuri runo rutare nzokubaka ishengero ryanje amarembo y'ikuzimu ntazorishobora reka duhaguruke kiheza giwe igihuza kizereka imitima yacu mu rukundo rw'ubukristo ugukorana ku ivyimviro vyacu ni ntakumwe ko mu ijuru rero mufatane amaboko igihe dutandukana ivyo bidutera kugira umubabaro ibwena ariko turacyafatanije mu mutima kandi ndizera ko tuzosubira kubonana kugeza aho tuzobonana kugeza aho tuzobonanira ku birenge bya Yesu kugeza aho tuzobonana Imani bane namwe kugeza kugeza aho tuzobonana. Reka twunamike imitwe yacu ubumugembwe n'Data Neviragira arangize gikorane mu ijambo ry'amasengesho. Rero muze kugaruka mu ijoro twateguye igikorane gihambaye ni Tabernacle. Imana ibahezagire kandi mu nsengero jewe nzobasengera. Ntimwiyumvire ko ndi umushikuzi bagenze, ntiyumvire ko ndi ko ndagerageza kubashyiramo ikintu kinaka. Ndabakunda kandi ndafite icishimikizo ni Bibiliya. Nta jambo na rimwe rishobora gukugwa muri ryo, nta jambo na rimwe rishobora kongerwa muri ryo, kandi ndizera mu buryo ryanditswemo. Ubureka twunamike imitwe yacu, umwungere mwiza wacu, mwizegigwa arangize ikoranira. Imana ibahezegire mwene Data Neville.